mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo kugerageza gukorera Imana igikorwa atari ubugombe bw'Imana bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa 11 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 965 Shreveport, Louisiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bene data bakozi b'Imana namwe bagenzi muri aho mvuze ko ari bakwe kuba ngaho iki gitondo kwerekanwa nk'uko yemwe sinzi ukuntu nshobora kubaho kuri urwo rugezo ariko twicaye hariya tuvuga mwene data Nolans nibaza ko nigeze mpura n'umuntu neza na neza twese dukoze ukuntu gutandukanya ariko ni Imana imwe hamwe ne data Jacques yemwe atankeka yabaye mwene data Nolan avuga gusa ati kuva mbanye namwe ngaha uwo ni umukwe wiwe n'ukuntu yize kumukunda no kuha ubwenge bwiwe n'ibindi kandi ibyo nshobora kuvuga amen kuri ibyo ibintu byinshi byiza ibihe twabanye nanje na mwene data Brown mwene data Butler ngaha abantu b'Imana beza ndabakunda n'umutima wanje wose kandi rero ndabona ko twese tutari ko turasubira mu buto yemwe niyumvira gusa igihe ubu twibuka duhinduka kuva haheze nk'imyaka 20 duca mu bugaragwa n'ibindi twese hamwe n'abagabo bakiri batoya ariko turazi ko hari igihugu aho tutazokwigera dusaza na rimwe tuzohurira uyu munsi umwe mu ijoro riheze igihe nari mvuye mu burengero hariho umupfasoni mutoya ajyamye inyuma hariya ku runderuzo kandi yavuze ati mwene data Branham hashize imyaka nibaza ko yari yaradadaraye yambwiye ati wambwiye sinibuka ukuntu uwo mupfasoni yabivuze cyari ikintu kinaka nk'ikinize ko ntaja kugisubiramo nabi yambwiye ati ko ubu bumuga nari mvuze bwari hari mu ntumbero cyangwa ikintu nk'icyo ko yari agiye gukora umwa kandi ntiyatahura ukuntu ibyo byokogwa nawe ameze uko kuntu hari umusore mwiza yavuze ati ndi uwo mwana yaronse yavuze ati ndi uwo mwana yaronse kandi ibintu byinshi byarashitse mu nzira nta n'umwa nyadufize wo kubivuga byose tuzobivuga ari hakujya kandi rishami ry'abagabo n'abagwiza atunga si ndi uwo mu idini na rimwe ndibaza ko mwese mubizi ariko uyu ni umugwo nyene dufatanije mfite ikarata y'ubunywanyi n'abo mu madini yo sinabagwiza tunga gusaba mbere igikoresho gikomeye no kubwoko bw'igikorwa umwami data yampaye ni suko neza na neza nkunda madini si ibyo n'ukuri ni igikorwa gusa nahawe kandi namba ntari umwizigi wa kuri uwo muhamagaro rero nzoba umuntu atari umwizigi wa kumana
I'm not loyal to that call, then I'll be a disloyal person to God. And
kandi ndiko ndiyumvira neza imbere yuko mva Tucson kumbure benshi muri mwebwe mwari hariya umunsi umwe nari Los Angeles mvugana n'iryo shami kandi hariho nakiriye gusa gato y'idini nkumbure cyane sinshaka kuba gutyo namba ushaka kuvuga ko ivyo ari ukuba mubi rero noba ndi indiadya ntutegereza gukora ivyo oya oya ivyo ko ari uguti mu ikomoka umuntu umona ariko navuze ibyerekeye igiti nabonye mu murima wa mwene data Charity cyari gifise nk'ubwoko butanu butandukanye bw'ibyama kuri ico rero navuze nti sinari bwigere mbona igiti nk'ico mu buzima bwanje cyari gifise pamplemousse cyari gifise ndimu cyari gifise mandarine tangerine micungwe ivyo byose bikurigira ku giti kimwe yemwe navuze nti atankeka ntavyo ntawura ikindi giti bwoko kindi giti cy'umucungwe rero navuze nti ijya pamplemousse ati ego navuze nti ibyo bimeze gute yavuze ati byororokewe kandi navuze nti yo ndabibona yavuze ati byose ni ibyo mu bwoko bw'indimu kandi giti cyose cyo mu bwoko bw'indimu gishobora kororokegwa navuze nti ndatahuye rero natangwe kuvuza induru gusa gatoya murazi kuko nari mfite uhagarara kandi nagize ibisho rero yavuze ati namaki nuko mvuga nti emwe nari ko ndiyumvira gusa ikintu kimwe maze mvuga nti rero nshaka kubaza ikibazo kimwe navuze ne rero mwakuza nibya tutuza ntihazoba hari imicungwe tangelo pamprimons ndimo hazoba hose hari imicungwe kuko biri mu giti cy'umucungwe sivyo yavuze ati oya oya buri shami ryose rya mu bwoko bwavyo navuze nti ndabibona rero ivyo byari imicungikana neza cyane ko ndi murafise mu bisanzwe mfise urupapuro rw'umutsindo gwi Hartford naya makaminuza yandi yose murabizi kubwibyo ndi arabi biremwa niyo kaminuza ya mbere rutizindi nari bwigere mbona kaminuza y'umuremyi rere iyo ndavyivyo ndonka ubutumwa bwanje bivuye kukuntu mbona ibidukikije byifata kandi navuze nti emwe ivyo bituma niyumva neza gose yavuze ati na maki navuze nti niyumviriye gusa ikintu kimwe rero urya munsi nari ko ndabyigisha ko nuko ndavuga nti rero murabona igishengero ryatangura ubwa mbere yari Yesu yavuze nari ko ndigisha kuri Yohana 15 nije muzabibu namwe muramashami kandi shami ryose ritama rizokugwa ko riturigwe kandi umuntu umwe naragifatiye mu gahanga gose kuri ibyo avuga ati urabona niyumvira yuko igihe wujijwe muhemu yera by'ukuri ukaba warakijijwe ko wavuze yuko batoshobora kuje kure yabo ibyo ni ukuri yavuze ati mbega gute ibyerekeye ibyo navuze ati uri kuravuga ikintu ikintu we ariko aravuga hagi ibyerekeye kwa mivyama si umuzabibu ariko aravuga ibyerekeye kwa mivyama kandi subugingo yavuze ati tema gusigite gutyo kizokura cyami vyamwe yavuze ati kandi navuze nti ubu raba ikigiti igihe cyatangura cyari ikinkomoko cyose abakristo ba bibiliya rero haje ishami ryitwa ba luteriyani ba metodista ba batisa ba presbiteriyani ndimo n'ibindi kandi navuze nti murabona iterambere mu izina rya gikristo ariko abaho ubuzima bw'icyo giti ariko ya mu bwoko bwa bindi mu murabona ariko navuze nti iyo icyo giti cy'umucungwe kizanye irindi ishami ryacu kizokwana n'icungwe nk'uko cyayama mu itangururo kubwibyo ni urya muntu mukuru yice haje umurongozi wa rimwe mu madini makuru yacu ya Pentecoste sinzi ningene no bivuga kugira ngo bose batahure ko atari icyimbiro cyanje ko ntagwanya bo bene data bashiki banje ko atari byo bantahura nabi kandi sinzi impamvu murabona abantu bibaza ko ntizeye ko abantu bategerezwa kujya mu ikoraniro ico ni ikinyoma dutegerezwa ubwacyo gukoranira hamwe kandi byongeye ko tubona wa munsi wegereje murabona dutegerezwa kwiyunga ntitwogerejwe ibyo iyo ntaba mu gisagara hatari nimwe uretse ye mu ishengero rina kasi nshaka kuvuga izina rimwe ariko gusa ishengero uko riri kose namba abizera ikintu kimwe gusa ko Yesu ari Imana hanyuma bakihenda ku bindi byose n'ocobeye kugenda muri iryo shengero iyo ntacoboye koronka umukate wose no kwakira ikimanyi murabona noja kumviriza gusenga umwami kandi hamwe ntamwereka ko nakoze ibyanje nshaka ko imenya ko ndiho jewe jewe nshaka ko bamenye uruhande mpagazemwo nari na hamwe n'abakristo kugira ngo nsenga umwami kandi ndamukorere ariko biragoye gose jewe ibyo byarambabaza byarambuza amahoro gose kandi rero na sanze n'umwami wacu bwiwe nti yatahuwe mu bintu byinshi yavuze ikintu cyari cyo cyose kandi babitahura nabi nibaza ko byategeza kumera uko ariko abafite ubwenge bazotahura murabona bibiri ivuga uko bazobitahura kandi muri iki gitondo igihe navuga ibi kandi navuze nti ubu babayeho mu izina ry'ubukristo ariko bamivyamwa by'ubwoko bubi bafise ivyamwa by'idini bashiraho ikintu hanyuma bakabeshwaho n'icyo kandi babeshwaho n'ubwo bugingo nyene nico nagereranije kuvuga ejo mu ijoro kw'iyo mpemu ishobora kuba yarabatijwe muri iyo mpemu kandi byongeye ntabo mu Kristo murabona murabona mubeshejweho n'ubwo bugingo nyene ariko ivyamwa bivugabo muri nibyo mubona bashobora gukora ibimenyetso byose kandi basengera abagwayi kandi bakiza abagwayi kandi bahumura amaso kandi birukana amadayimoni n'ibyo bintu byose babeshwa n'ubugingo buri hari ariko uko biri koze n'indi mu murabona n'ibyo bazobamenyera kuvyo bamaniko Yesu yavuze kandi rero tubona ko hanyuma maze kuva imbere kuri arutari uyu murongozi mukuru yarahagaza avuga ati sivyo bya yashatse kuvuga yavuze ati turazi yuko twese twororokewe yemwe uko ni ukuri yuko twarekewe twarekewe gishitsi uko ni ukuri ariko si uko urekegwa ku mazi y'igiti hanyuma rero yatanguye kumera nk'umuntu ankankamera gatoya kandi hari umuhungu mutoye hariya nibaza yuko ari umukinnyi w'amareresi izina ryiwe ni Danny Henry kandi yari umuhungu w'umubatisti yemwe yaraje imbere kuri ya rutari ngo agungwe mu nda hanyuma avuga ati mwene Data Branham ndizera kubi bitaza kumvikana nk'ukurogota ariko ati nizera yuko ivyo vyoshoboye kuba igice ca 25 c'ivyayicuro Yohana hanyuma yavuze ati urakoze hanyuma yatanguye kuvuga ibindi bintu hanyuma atangwa kuvuga mu ndimi umuhungu w'umubatisti kandi ahejeje hari umugore akomoka muri Louisiana yari umuvuga igifaransa ameze nk'umugore avyebushe yaranditse siguro yemwe hanyuma hari uwundi muhungu yari yicaye hari yavuga igifaransa yaranditse ibyo yavuze bararaba izo nyandiko zibiri kandi zose zarasa hanyuma umuhungu avyibushe w'imishatsi y'inginagina yari ahagaze hari inyuma kuri Critphone's cafeteria yaraja agana aho twari turi yavuze ati nyereka izo nyandiko nshaka kuraba ukungene zimeze kandi zose zitatu zasigura cyo kimwe yari umusobanuzi wo mu muryango mpuzamahanga umusobanuzi w'igifaransa kandi byavuga biti kubera wahise mwiyi nzira y'iroro inzira igoye cyane niwe byahitiyemo ariko ese uguhitamo kwiza wagize kuko ni inzira yanje murabona hama yavuze hanyuma yabandanije aravuga kandi ubwayo niyo izogaragaza ikore izane yongere ishitse inzira ihambaye mu rukundo rw'Imana murabona igihe cyose yaba no mu gifaransa irivuga riza imbere y'intumbuzi aho mu nsobanuro rero muri ivyo sinshoboye kuvuga Mose yakoze ahitamwo ryiwe yategerezwa kugira ahitamwo giwe twese dutegezwa guhitamwo kandi tugira ibyiza bishoboka hanyuma Imana ndubaha ubutumwa bw'umuntu wa ariwe wese atanga kuvyerekeye Imana ndacyari cyo cyose buri ndagubaha n'umutima wanje wose rero nabonye mwene Data umwe w'umusore yaje haraheza kanya mwene Data Stinger kuva hariya Louisiana ndibaza canke Mississippi yazanye amashusho ngaha mwabonye turaba yari umumara Raika umwami gihe yaboneka nibangahe bumvise iyo nkuru ndibaze mwese ngaha mwarayumvise murabifise ku mabande n'ibindi rero ivyo narabibwiwe gitondo kimwe isaha zine mpagaze mu cumba canje hari Indiana nabwiye yubwiwe yuko notegereje kuba ndi Tucson mu gitondo kare nobaye ndiko ndakura ibigunda arivyo twite hari umutwe w'imene kwipanda ro hanyuma abamarayika indwi baraje baraturitse ibi hanyuma isi yaraturitse n'ibindi byose bitandara biratembagara biva ku misozi hanyuma abamarayika indwi bari bahagaze ngaho hanyuma navuze nti yemwe nabwiye umugore wanje kandi ari ahantu hanaka kino gitondo utegura ikintu cyose kuko nta kuntu umuntu yorinda bijyana bavuze nti kuva muri bigangiye Tucson igikorwa canje kiraheze ngaha ku isi ngiye muhira kubana n'umwami Yesu yemwe yavuze ati urabizi neza navuze nti yego yego me nta n'umwe yoshobora kubyihanganira nta buryo bwo kubikora naheruka kwigisha ibihendwe by'ishengeraho niho nahamagaye mwene Data wacu muto yo mu izi Jackie Moore ndamubaza kubijanye n'ibi Yesu mu byanditswe byayicuro Yohana rimwe ahagaze hajya afise imishatsi yera n'ikintu cyose navuze nti yari umugabo akiri muto kandi aho niho ubwishuruga kwaje yuko ijya mishatsi imye y'imimerano yari yambaye kandi siwe yambaye imishatsi y'imiremano kandi sinashobora kubitahura mu gihe we ubu ari ubumana burengeye kandi abacamanza ba kera bazambara muri Israel bategerezwa kuba bafise ku mutwe hera kandi cera gisigura ubugororotsi kandi abacamanza babongereza gushika uno munsi mu masentare makuru y'Ubwongereza bambara imishatsi y'imiremano yera basohotse kuko nta rindi tegeko riri hejuru y'iwabo ku isi murabona kandi n'abacamanza bako kandi ndibuka nagiye Arizona n'ikintu cyose ngerage geza uko nshoboye kose naragize ubwoba burenze nagiye mu gikora nshifonex kandi ibuka nigishije ubutumwa abagenzi ni gihe ki murabyibuka naravuze yuko nabonye ibyo navuze nti imbere yuko biba mwibuke ni kuhora hagize ikintu kinaka kigira kibe birashoboka ko mwaronza amabande mu bubiko bwanyu bw'amabande ubu kandi aho navuze nti mwibuke ukwerekwa kutananigwa ikintu kinaka kigira kibe mwibuke kandi iminsi mike nyuma ya aho narazazaniwe hanyuma ndiyumviriye nti ibi nibiki mbega ngira mfe namba nibaza ko binyaruka cyane ku buryo ndabirengana sishaka guteba kandi gitondo kimwe umwami yavuze ati duga hejuru y'imanga Sabino kandi nari hariya hejuru ndugije amaboko yanjye senga numva ikintu kinaka kivuye mu kuboko kwanjye yari inkota rero urashobora gusa kuyumvira ukuntu wari kuyumvira uhagaze hajya ari wenyine hanyuma ngiyinga inkota mu kuboko kwawe ireha nk'uku ndayisokorora hanyuma ndayiraba yari imbugita gusa imwe muri izo nanje ndatinya imbugita uko biri kose nayo yari ifisi cyuma ikintu kinaka nk'imwe muri izo mbugita n'igikono cy'icyuma cyangwa ikintu kinaka ntonto kandi karishe cyane yari ifise ikikingira kizingurutse ngaha ikikingira abayigwanisha kugira ntibakate amaboko kandi yari ifise Margarita ku kirindi cyayo ngaha yakuye neza cyane mu kiganza cyanjye yemwe nahanaguye mu maso hanjye hanyuma ndaba inyuma aho hantu nyine muri iyi minsi heze nabonye inuma ntoya yera yururuka nzobabwira iyerekeye mu nyuma rero nari nayifashe mu kiganza cyanjye ndiyumvira nti iki ni gitangaza none mwami mbega nataye umutwe nta muntu ari ngaha ndi kubirometero kure nk'umuntu wari we wese hanyuma kandi ngiyinkota ngaha nari nadugije ibiganza byanjye hejuru yavuze he hanyuma ndiyumvira nti icyo ni gitangaza cyane none eheraba nga ni inkota urabona narayikoze ko kandi yari inkota niho navuga nti nta muntu ngahagaze ngaha ndi hejuru cyane ibitandara mpagaze hejuru y'umusozi kandi ni wari gushobora kubona Tucson aho hantu hariya hari rwose cyane kure ndiyumvira nti rero iki ni ikintu gitangaje rero hategezwa kuba muri hariya gace akantu kanaka umuntu yashobora kurema no gukora inkota kandi icyayishyira ku kiganza navuze ntitegerezwa kuba ari ya mana nyine yaremye impfizi y'intama ku bwa Aburahamu ishobora kurema n'izo nkomezi izo numvise kandi navuze ngiki ngaha icyo kintu gikozwe mu bintu bitatu bitandukanye kandi ndayifise mu kiganza n'ikindi kintu cyose cyo kuri noshobora gufata mu kiganza cyanjye hanyuma numvise ijwi rivuga riti yo n'inkota y'umwami kandi niyumviriye nti rero ibyo biturutse he nari imaze umwanya munini aho hantu hanaka muri ibyo bitandara bya mbere kandi nayifashe mu biganza byanjye nk'uku kandi maze mvuga nti inkota y'umwami hanyuma nararabye hajya no yindi iyo nkota yari yagiye hanyuma navuze nti inkota y'umwami ni bakugira ugendera ku ifaransi bagukoresha inkota ndibaza ko ari ivyo gisoda cakere ikindi kintu bakugira ugendera ku ifaransi bayikoresheje murabizi kandi navuze nti rero birashobora kuba arico yaringamije gukora basigura ko nshobora kuzorambika ibiganza ku bagozi b'Imana cyangwa ikintu kintu nk'icyo kubagira abakozi b'Imana hanyuma ijwi ryarongeye kuvuga riti ya nkota y'umwami atari umwami nkota y'umwami murabona niyumviriye ni ubu nataye ubwenge nasaze cyangwa hari ikintu nshikiye hari umuntu uhagaze hafi yanje kandi bene data ibi bintu ni by'ukuri sinzi ngene no bibabwira mwama mwabibonye iminsi yose byama byagenze gutyo kandi sinshobora kubitahura rero ni ukuri yumvira uko bidasanzwe hanyuma nahagaze hariya niyumvira nti rero uwavuganye nanje ubuzima bwose kuva ndi umwana w'umuhungu muto ari ngaha neza na neza kandi sinshobora kumubona namba navuze nti ya nkota y'umwami ubwo yoba Imana niwe mwami kandi inkota ni iki ishobora Imana n'umwami none inkota ni iki jambo rya shizwe mu kiganza cyanjye yavuze ati ntutinye urupfu ni igikorwa cyawe yo mana we manutse ujya musozi ndiransemerera n'ijuru rirenga simba amabuye naramanutse njya kubwira umugore wanjye nti singiye gupfa araba ni igikorwa cy'ibango ryanjye nari namubwiye ajyane na Billy Paul hariya nari namubwiye ajyane abana navuze nti namubwiye nakubwiye nti ntacyumvise ya mari shengero rizokwitwaraika ko mudasonza n'ibindi byose hanyuma nzogusanga kurundi ruhande kandi we namubwiye nti oya singiye gupfa ni ikintu kinjanye n'igikorwa kibango ryanje haze iminsi nyuma y'ivyo narimvuye mu ikoraniro ncandonka itelegarami yanditse ku mapuro zitatu y'i Houston muri Texas hafi yo nga kandi ujya mu gabo yancoke bihagije ku mugorobaho umumarayika w'umwami yafatwa ifoto hari y'i Houston yarampamagaye ku telefoni yavuga ati yarandungikiye telegram ko umugore wanje mbarira ati ndabizi mwene data Branham ko mufatirirwa umuhungu wanje umuhungu wa mushiki wacu wa Ted Kaipaman ari ku rutonde rw'abakiri ubwo gupfa bicirwa nk'uko ntebe irimwo munyaga nkuba ati iyo abari Bilipo yavuze ati we hamwe n'umukobwa akiri mutoye baciriwe ubwo gupfa kandi mwese mwarabisomye mu kinyamakuru nivyo kandi yavuze ati ukwizera kwacu gusa nuko woza ugakoresha igikorano ugahuza abantu kandi Raymond ko extra yaramaze kunyandika inshuro nyinshi ariko murazi nari namaze gutegura inyuma y'ico gikorane kuja guhiga hamwe n'umushinga naye Mick Anali n'abandi kandi niyumviriye nti rero ninareka abo bana bagapfa kandi sinshiriwemo akigoro sinzigera nshoboye kujya guhiga ubugira kandi hama navuze nti ni byiza nzoza nagiye muri Houston nari mvise igikorane kandi tankeka ntibigeze babica bagize gusa babahaye ubuzima kandi icyo nico bo barondera gukora kubaha ubuzima kandi haize imyaka 21 ndibaza muri Texas hanyuma rero mu gusubira inyuma nagiye mu misoze kandi najyanye na mwene data Fred Sofferman aringaha ahantu hanaka mwene data Fred uri hehe ngaha mwene data Fred Sofferman mwene data Jen Norman umunsi ugira kabiri twicaye hariya mu mareka woraho yamanutse neza ahantu twari tugerere kandi atangura kutubwira kubijyanye n'abana babo n'ibintu bagiye gukora navuyeyo ngo nsubire ku musozi kandi nari maze kuronka ingurube yo mu ishyamba yanje kandi nari kongerageza kuruka inyuma y'imwe hafi ya mwene data Fred hanyuma nasanze aho zari ko zirarira ku mpinga y'umusozi kandi navuze nti rero ubu ndababwira icyo nzokora mwene data Fred navuze nti rero ubu uzojya muri kariya gace jo mu gitondo twagiye hariya mu gaturuturu kuduga umusozi kandi kuja hariya mu gaturuturu nzofata hariya kandi karare rero sinzoza nimwe ariko namba zijyanye inzira nzotumbereza imbere yazo no kuzigarukana urobanuremo nini ya muri izo yavuze ati nivyo hanyuma mwene data Fred yagiye hariya kandi mwene data Jen Norman sinibaza ko mwene data Jen yaje nivyo yari muri kaya karere benshi muri mwebwe murazi Jen Norman mugenzi wo ku mutima kuri benshi mwene data mwiza nawe yamanutse hasi gatoya yemwe izo ngurube ntizaraho cyo gitono nanze nashobora kubona mwene data Fred nda muzungagiriza ikiganza yari hafi kilometro kirenga yari kure yanje rero niyumviriye nti zishobora kuba zagiye he ninjiye mu kimanga kinini ya hama ndamanuka niyumviriye nti ndaraba no kuyuko nobona aho ziherereye natangwe kugaruka rihaheza kanya nyuma y'umutwenzi izuba niyo ryari rigiseruka nazungurutse icobo kinini ya yo mugenza majana n'amajana y'imetero gusa ibitandara binini ya muri kiriya kimanga kinini hari ibyo bihome binini ya kandi byari mu bundi izuba ryari rimaze kurasa hafi saa imwe z'igitondo ndibaza canke kintu nk'ico rero ndicara kandi naye ko ndaba hirya no hino hanyuma narabye hasi ku haruguru ku ipantaro yanje kandi yari kibigunda ibifashe kandi navuze nti murazi byo biboneka nk'ibisanzwe murazi mu mareka woraho yambwiye ko nobaye ndi ku kilometro mu birometro 65 mu buraruko bushira ubure ubuseruko muri Tucson izo bandiko ndakura ibigunda ku ipantaro yanje muri buka ico kintu muracibuka ego mugenzi murabona navuze nti icyo si gisanzwe nari ndagifise kandi gihe naraba hejuru nabonye ingurube nka 20 ziri kure yanje nkiro ku birometra 5 uvuye aho ndari sina zirasohoka zibyatsi hanyuma ziraryama navuze nti rero yaba nobonye mwene data Fred hanyuma ndamutware hariya hantu azoronka ingurube yiwe hariya nyine ariko nibaza kubo ari nko mu birometro kilometro ninusu canke bitatu uvuye aha rero navuze nti namba noshobe kujya ku uyu musozi zitambonye nduge hejuru ku bwiki giti gitoya cyo mu rote mpariya navuze nti nimba nciye kuri uru ruhande ari impongano ica kuri impongano ica kuri uru ruhande ndashobora kwiruka hariya hanyuma nkava mu nzira no kumanika igice gito cyo rupapuro ngaha hunja kumenya inzira nzomanukira ko muri iki kimanga kandi ndashobora kuronka mwene data Fred imbere y'iki gihe natereye ibi bigunda bitoya hasi byibagire hanyuma nca ntangura kuduga umusozi byoroshe maze nitegereza inyuma ntizambonye hanyuma nazirutse nari irutse manuka nkubita impongo nari nambaye inkofero niniya yirabura naciye ntangura kwiruka cyane nciye muri imanga kandi byarashitse isi yose irategita ahantu hose ibitandara biratibukira hasi ivumbi riraguruka nkuku kandi imbere yanjye hari hagaze abamarayika ndwi gusa neza na neza ukuntu byari bimeze niyumvise nkuko umengo sinari impagaze ku isi ubwa mbere niyumviriye ko umuntu naka ya ndashe murabizi namba yajya nkofero yirabura nasa nk'ingurube yo mu ishamba uko biri koze murazi ko yuko zirabura nimviriye ko umuntu munaka ya ndashe hafi neza kandi narabonye ico gihe arivyo byari rero ubunyene naronse igikorwa canje mu byanditswe bimatanije ishasharandwi arivyo mubangandwi murabona umuntu umwe yambwiye ati yo yavuze ati rero ubu umunsi umwe umwami nkumbure uboneka mwene data Brana amizo guhicura ico ibyo bintu biri turashobora twese kwegera Imana hama tukaronka inguvu nyinshi zisumbizo tworonka tuvuze mu ndimi n'ibindi navuze nti nibishoboka muri ubwo buryo kubera murabona ndizera ijambo ko ari iry'ukuri kandi Bibiliya ivuga uzokongera ijambo rimwe cyangwa agakura ko rimwe muri cyo bitegezwa kuba mu iri jambo murabona ni amabanga abantu batitayeho aho niho hava ubutumwa bwanje bw'urubuto rw'inzoka hamwe no kwizera nyako kumutekano ukwizera sindiko ndanegura bene data b'abapresbiteriya namwebwe bene data b'ababatisti mu nzira mufise umutekano sindiko ndavuga ibi kugira ngo nyitandukanye ariko ntimwabitahuye neza murabona uko ni ukuri murabona ariko nabivuze nabi nanje ariko igihe umumarayika ahagaze mu ijuru hanyuma ga akakubwira maze bikaba biringa mu byanditswe uko biri nuko nukuri murabona ibyo nivyo murabona ya mavuga ibijanye byanditswe neza na neza hariya nabirabye gushika aho ujya mu zingu doga utanguye gukubura hama mahinduka mu muco w'isigabwenge nk'igipfungu nk'uko byari ni bangaye babonye iyo shusho yavyo byafashe Haston niba hafi mwene se murabona rero ivyo n'ukuri byari byahindutse mu kintu kimwe cagumye kiduga hejuru nariko ndirukangera ageza gutora mwene data Fred nabo bandi haci yakanya gato nk'inyuma y'isaha n'inusu narashoboye kumubona hepfo azungagiza ibiganza byiwe kandi mwene data Jenny ariko araza azungagiza ibiganza bari bazi yuko ikintu kinaka cyashitse hanyuma rero najanye nabo mwene data Fred yicaye hariya kandi ivyo byaraduze sinamenye ko abashakashatsi n'abandi gushika muri Mexique bari ko barafata iyo foto ikinyamakuru magazine carabitangaje byafashwe igihe byaduka kandi benshi muri mwebwe ngiki kinyamakuru Life magazine kiko kirabifata kirafatwayo ifoto ikintu cinse gabwenge kandi bavuze yuko batari bazi ico cyazananye cari hejuru canke cari hejuru y'ibirere byose n'ibindi bintu byari hejuru y'igipfungo kuko ni ubure burebwi metro 48 kandi pimbiro metro 45 bwaguke nta kinyota gihari cyangwa nta kintu na kimwe gihari hariya murabona hanyuma biyumviriye indege rero baca baraba impande zose nta ndege yari muri kirere ico gihe murabona bategerezwa kuraba ko bonyiganyiza iyo ibiyo nibindi nta ndege yari hejuru ngibi aho biri mu kinyamakuru bazokubwira ibyo nyine kandi nagumye byagumye bibandanya kandi no munsi ngibi muri Science magazine aho badashobora gutu gutahura ntibazi icyari cyo kuri kaminuzi Tucson umugenzi wanje yagiyeyo uwundi munsi hanyuma yari ko aravuga na nabo kubyerekeye ati ntidushobora gutahura icyo navuze nti ntuvuga ikintu na kimwe ntacu bijanye muri kaminuza nuterera Margarita imbere y'ingorube murabona ni ku ishengero kuwatoranijwe kuhamagariwe gusohoka murabona kandi rero umwe wese yaje avuga ati mwene data Branham ndabona ifoto yawe ngaha ndabona iyi murazi ko bimeze ariko gukubura kurekure nk'uko mwene data afise ngaho uyu mwantunga nguko ukuntu byatanguye kuduga hejuru bigenda bijanye hejuru mu by'ukuri ibi byari mu ruhande rw'iburyo kandi mwebwe mwese muribuka ko navuze nti umumarayika yagaragara niwe yari yavuganye nanje yari mu ruhande rw'iburyo na mbere yuko bishika muribuka amababa yiwe yaraba inyuma gutyo ayo neza na neza ni amababa yujya mu marayika mu gihe byaduga murabona mu gihe rero batangiye gufata amafoto kuko byari by'insigabwenge cyane ariko igihe ifoto ya nyuma igihe byibumba mu majuru n'ibindi nguko ukuntu byagaragaye mu kinyamakuru ngaha murabona ukuntu byaduze neza mu gihe byatanguye kubibona murabona rero ngiyi foto by'ukuri mu kinyamakuru igiye byibumba ntibazi ibyo biva iyo biva canke iyo bija ntibarabimenya ubushakashatsi bwarumiwe kuri ivyo ntibazi byashitse ariko turazi hazoba ibinyemeco hejuru mu ijuru turazi murabona kandi yarasezeranye ibi bintu murabona kandi ikintu cyonyine cyatumye ibi byerekanwa gufatwa ndazi ko turi abantu ba bo muhira ngaha iki gitondo namba narigeze kubimenye kubiyemera ko bene data nabashiki banje nkuzi byose ndabasabye umumbabarire simba nshaka kuba gutyo ndi nicaye ngaha iki gitondo vugira imbere y'abagabo bize abagabo bazi ubwenge sinize sinshobora no kuvuga ibyanditswe byanje neza fize igice cyo gusoma iki gitondo nari ngiye gusaba umwe muri bene data ngaha kukisomera kuko ntashobora kukivuga amazina ari muri icyo ngoma ya mbere 13 namba ubishaka mwene data Jacques ushobora kuba urakindonderera cicigwa cyanje sinshobora no kuvuga ayo mazina ndamureka bikore kuko nshobora kuyavuga kandi ndazi ko ndiko ndababwira abantu bazi ubwenge ariko bene data ibi bintu bikorwa kugira ngo mushobore kutaraba ugutega kwanje ariko mwizere ko ndababwira ukuri ni Imana ibabwira ukuri uko ni ukuri murabona rero kandi giye mvuga madini sinshaka kuvuga ko muri abantu babika oya sinshaka kuvuga ko mutaja mu ishengero ryanyu muje mu ishengero ryanyu icyo mwotegerejwe gukora ariko ntimube abanywanyi b'madini gusa kuko umunsi umwe nzobabwira kandi ndabibemeze mu byanditswe ko ari ikimenyetso cya gikoko kandi mu byibuke gusa ni ikimenyetso ndiko ndigisha sinovyigisha mu ishengero rya mwene data Jack we yombwira ati bandanya kandi ubikora ariko ngiye ku rusengero biramara amasaha nkane kandi cyigwa cyane ni igikoko mbere na mbere ni nk'igikoko ku iherezo biciye mu nzira y'inzoka murabona bifata amasaha ane ndafise ibyanditse byanjye byose igikoko kuva mbere na mbere cyari igikoko mu itongo rya Edeni ni igikoko ku iherezo kandi byerekana ko ari umuntu asenga n'idini cyakoze idini kandi kiza neza giciye mu nzira zayo kandi ndabibemeze mu byanditse ko ari byo sinari ndabize gushika mpemera bimpaye wa munsi hariya rero muri ibi nariko nditegereza uyu munsi umwe mpagaze kandi ikintu kinaka cyambwe narabavye kandi nibajije mwene data Haikasan umwe mu bajejwe imibereho y'ishengero canke mu badiakoni banje ku ishengero cy'Efeso mvire namba ntizeye kuja ku rusengero ni kuko imfise urusengero turayafise mu gihugu cyose dufatanije kumuhora w'itelefone rya joro kuri buri kilometre kwadrata 3 hariho rumwe mu masengero yanje rero iyi foto nari mpagaze ndayiraba hanyuma ikuntu ari impagaze mu biro byanjye ikintu kinaka cavuze giti hindukize kuburyo narumvirije ndazi ko byumvikana nkaho umuntu adakwije mu mutwe ariko murabona nkuko navuze rya joro ibi bintu byose bihambaye mu buryo bw'amashure rero sindabigwanye mwibuke twararungitse abana banyu mu ishure kandi barize n'ibindi ariko ndababwiye ubunyene ntacyo bizobamarira mu isi igiye kuza kuko nirindi iterambere riri hejuru cyane yiri rya iterambere ntirizorangira ntirizorangira ishuri na rimwe muri iyo ntihazoba urupfu na rumwe muri iyo ntihazoba icana na kimwe muri icyo iri rifise ivyo vyose naho twotera imbere bingana gute urupfu ruguma rwongerekana igihe cyose murabona ririya rizoba atarupfu ariko ubu dutegereza kugira ishuri dutegereza kwambara impuzu nari ngiye kuvuga iki gitondo kuri Eden ya Satani benshi muri mwebwe mufise bande yayo Eden ya Satani yashizeho iri tongo rya Eden kandi byamutwaye imyaka 600 kuyishyiraho kandi kujya nyene Imana yashizeho iyayo kwitanguriro Imana yashizeho Eden yayo maze Satani arayonona rero Satani yashizeho Eden yayo bwite kandi Imana igiye kuzoyirimbura nivyo ishireho ibyayo bwite kintu kimwe cambare giti yindukiza iburyo niyumviriye nti niyumvira yuko ndiko ndabiraba neza navuze nti nyihindukize iburyo murabona niyumviriye nti nkumbure ryajwi dishaka kuvuga kuhindukiriza iburyo kandi ndabikoze murabona ibyo ari byo umutwe wa Kristo wa Hoffman ku myaka 53 ngaharaba ngaha murabona ubwanwa bwiwe bwirabura mu maso hiwe amaso yiwe izuru giwe n'ibindi bintu byose muraba uyu murongo mu mishatsi yiwe ngaha uduga n'umushatsi umubandikano wiwe hamwe n'umushatsi w'umubandikano w'umumarayika yera kugira ngo yerekane yuko burya butumwa bw'uko we ari Imana ari ukuri ni umucamanza w'ikirenga w'isi yose umucamanza w'ikirenga w'ijuru n'isi ni Imana kandi nta kindi atari Imana ni Imana igaragajwe mu ishusho y'umuntu yitwa mwana w'Imana kandi uwo mwana yari umuntu kandi ibyo namba bidatuma ubutumwa bwacu buba ubwo neza na neza yagaragajwe n'ibyanzwe yagaragajwe mu bikogwa yagaragajwe no kwa kwiwe wa undeje uyu munsi no mu bihe bidashira kubw'ivyo ivyo bimatanishijwe shasharindwe ukuri bene data mwoshobora kutemeranya natwe ariko mwicare gusa muvyige mwugurure umutima wanyu kugihe mureke gusa muhimu yera barongore ngaha igihe mwene data Jack namuhamagaye imbere yuko nigishe bikandi navuganye nawe igihe kimwe kubijyanye n'uko imishatsi y'imibandikano yera yari iki yavuze ati rero mwene data Brana nemeza yuko byari vyiwe inyuma yo kuzukira kwiwe mu mubiri wiwe w'ubwiza nariko ndavugana na mwene data Jack kandi hariho nta muntu n'umwe nzi ku isi noba nisunga inyigisho ziwe kuri teolojia n'ibindi nk'uko noshatse kubikora kuri mwene data Jack Moore na mwene data Vairi kandi abantu nkabo abanyeteolojia b'ukuri basomye ibitabo by'ubwoko bwose kandi bafise ibintu bitandukanye bavuga ku bintu byose rero ariko murabona no hamwe n'ivyo kandi umugenzi ashikasi nashobora gusa kubyakira hari ikintu kinaka hariya kitabyemera hanyuma rero igihe byazi birero ndabona ibyari byo ngubu ubwanwa bwiwe bwirabura murabona ndibaza murabona ubwanwa bwiwe bwirabura imishatsi yirabura amaso yiwe izuru ibintu byose mu buryo butunganye nyene kandi imbere n'umuhogo n'umugongo wo mu mishatsi uca kuri uru ruhande n'Imana murabona kandi we ni wa undi ajuye umunsi no mu bidashira kandi ki ni ikinyamakuru Look canke ikinyamakuru Life niyumvire yuko iki nibagiye aho casokye rero yo ku itariki 17 rusama mwaka w'1933 aho ni igihe casohoka namba hari umuntu n'umwe ashaka ico kinyamakuru ni foto imwe ya Look Fila afise n'umugore wiwe inyuma yayo none ngiki kinyamakuru Science gishaka kugira kiti biracari ibanga ibi nabivugiye iki kugira ngo bishobore kubaha kubona gato ibintu tugerageza kuvuga iby'Imana iriko iragaragaza mu ijuru no ku isi bo byo home yuko ari byo uku kurobanu bimuhemu yerekwa dufise ibyiganano byinshi twama tubifise ariko mwibuke imbere yuko habaho idolari ryiganano hategezwa kubaho idolari ry'ukuri ubwambere hategezwa kuba idolari ry'ukuri hanyuma rero ziganwa hisunzwe iyi nka kujya nyene twari dufise Mose ukuri na Aaron ukuri hanyuma turonka yambure na yani nyuma yabo murabona ingene byose biza bira barabibona maze bagaca bagerageza kuvyigana mu gihe hariho vyukuri kimwe cinkomoko n'ibyo simvuga ibi kugira ngo nsitaze canke nkingere canke nshiri ikintu mu kiganza atari cyo ariko kubw'ukuri gusa kumenya ndiko ndasaza kandi ndazi yuko nasigaje igihe kirekire Yesu ni nkumbure noshobora kugumaho akanya gato ariko ndazi yuko igihe kimwe uyu mutima uzohotera iryanyuma kandi ndiko ndinjira mu cumba kinini yacirabura citwa urupfu ariko nibyashika nta kintu na kimwe nkeneye cyo gusubira kuraba inyuma kugira ngo ngerageze kugitahura nshaka yuko ninashika kuri icyo gihe kuba nejejwe kandi ntunganye kubw'ubuntu bw'Imana nshaka kwitwa kwitwikira ubwanje mu munsi w'ubugororotse bwiwe ninjira hariya mfise ikintu kimwe mu mutwe ndamuzi mu bushobozi bw'izuka yiwe kandi niyampamagara nzomva mu bapfuye maze mbane nawe ibihe bidashira kandi ni intumbero yanje rero ngaha kugerageza kuronka buri muntu wese atari guhindura amateolojiya yanyu canke ikintu na kimwe ariko kuduze kwizera kwanyu mu isezerano ry'Imana ry'iki gihe muze dusenge. Mana mukundwa turi ihangarike nguruka muri iki gitondo ariko yamara mwami tubayeho mwisi y'umwiza umwe muri twebwe mu gitondo data ariki gituma twumva dushaka kugendana nawe kurushiriza dushaka yuko gukora kwawe mu buzima bwacu dushobora kutworosha no kuduhindura tuka nengera kuburyo ushobora kuduhindura iki imicari cyo cyose ukatubamwo abahungu n'abakobwa bima iyo niyo ntumbero ngaha data niyo ntumbero yanje yonyine mvise niyo kugerageza kubaho imbere yawe no kuronka ijambo ryawe no kurivugira mu bagabo n'abagore atari ugushaka kuba umuntu atandukanye ariko kugerageza kumwubaha we yampaye ubugingo bikore mwami ese hatu umuntu ngayo uyu munsi canke dukoranirijwe ku murongo w'amatelefoni kigitondo mu gihe gucose ubugira kandi ese hatogira umuntu ashikirwa n'ijwi ryacu niyotegerezwa kwinjira muri kijya cumba gikuru atakuzi mu bushobozi bwo kuzuka bwawe namba hariho abanyavyaha abantu hanaka mu gihugu canke muri iyi nyubako nikoraniro rihambaye bicaye ngaha muri iki gitondo namba hari abatakuze se uyu wowe umunsi agatima nama kabo gakogwa ko gakangu kamaze bakabona yuko batazi akanya twoshobora guhamagagwa canke kurengutswa ngo twishure kubijanye n'ubuzima bwacu mu ijuru kandi namba amazina yacu akiri mu gitabo cujya mutumba tuzocigwa kwiteka ariko namba ari mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama ubugingo bw'ukuri aho rero twakirijwe andi ese mwami mu gihe ubu bugingo buva mu ibabi buja mu murayi mu gishishwa hanyuma mu rutete mu gihe turengane iki gitondo namba hariho ubugingo bumwe buja mu butete mu rutete bukiri inyuma mu mutumba bukure uyu munsi mwami ngo bukurikire inzira y'ututete kandi tubisabye mu izina rya Yesu amen. Mumbabarire kugufata umwanya munini nari nibage yo ku mwanya wi radio waheze umwanya wa telefone ubureka twugurure dusome kandi mwene data Jack wazanye ibindi yawe hano mugende ko ndarondira ibyanditse so nasabye mwene data cyangwa gusoma ibi byanditse so kuko sinshobora kubivuga ni byiza ni ngoga ni ingoma ya mbere igice cya 13 maze Dawidi ajana inama n'abagabisha bagaba ibihumbi n'abagaba majana imbere n'umukuru wese Dawidi abarira ikoraniro ryose ry'Abisirayeli ati niyumva mubishimye kandi namba bivuye kuhoraho Imana yacu dutume hose kubagenzi bacu basigaye mu ntara zose z'Abisirayeli no kubaherezi babarewe bari mu bisagara byawo bivise ama ragiriro kugira ngo baronkore aho turi tuweze tujye kugarukana isandugu y'Imana aho turi kuko tutayibaye ku ngoma ya Sauli nuko bakuraniye bose baravyemera kuko abantu bose bishimye none bashimye none ama nuko Dawidi akuranya Abisirayeli bose uhereye kuri Shihori uruzi rwa Egiputa ugashitsa hafata ihamati kugira ngo baje ikiriyati yerayimu gukura isandugu y'Imana nuko adugana n'Abisirayeli bose bajibayara ariho Kiriyati Yarimu gukura isandugu y'Imana aho Kiriyati Yarimu hibuyuda kugira ngo bakure iyo sandugu y'Imana yitirirwa rya zina ariyo ry'Uhoraho yama avyagiye ku bakerubi. Nuko bakuriyo sandugu y'Imana kwa Abinadabu bayishize ku mukogote musha uzana ahiyo bayobora inka zikwega uyo mukogote. Dawidi n'Abisirayeli bose bagenda biyereka biginagura bari imbere y'Imana baririmba bavuza inanga n'amakembe n'udushako tw'ingoma n'ivyitwa matowazi n'inzumbete. Maze mashitse ku mbuga ya Kedoni uzatuma ukuboko ngo asami iyo sandugu kuko inka zari zitiremutse. Maze uburake bw'Uhora buziringira uza aca mutsindaho nyene kuko yaramvuye ukuboko ngo afate iyo sandugu kuko kukwagwa n'ukwagwa ngaha imbere y'Imana. Yabaza Dawidi kukora yahwikiye uza aho hantu haca yitwa Peresi uza kugeza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi aca ategwa n'ubwoba n'Imana aravuga ati mbega noshobora nte gutahana isandugu y'Imana. Nuko Dawidi ntiyajana iyo sandugu iwe ku murwa wiwe ariko ayikebereza kwa Obededomu n'umunyegati. Nuko isandugu y'Imana imara amezi atatu mu nzu kwa Obededomu nk'uko Uhoraho aha umugisha urugo rwa Obededomu n'ibyo yari afise byose. Urakoze mwene data mor kubera wansomeye ibyanditswe ubu mumbabarire sinshobora gusoma ibyo jyewe ubwanjye ariko sinshobora kubikora. Ubushaka muhindukirize kuri Mariko igice cy'indwi umurongo w'indwi kandi turasoma imirongo indwi ya mbere y'Uwera Mariko igice cy'indwi. Abafarisayo bakuranira kuri we n'abanyabwenge b'ibyanditswe bavuye i Yerusalemu babona abigishwa biwe bamwe bariko barigisha ibyo kurya intoke zihumanye bisobanura ngo zidakaravye. Ariko abafarisayo n'abayuda bose iba batifikanyuye mu gukaraba ntibajya kuko bakurikiye imigenzo babwirijwe n'abakera kandi bavuye mu kaguriro. Iyo batimijagije amazi ntibajya kandi hari ibindi byinshi babwirijwe n'abakera ngo babyumire ko nko koza mu buryo bwinshi bikombe n'inzabya n'inkono zikozwe mu merenga. Abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe baramubaza bati niki gitumye abigisha bawe badakurikiza ingeso so twabwirijwe n'abakera bagapfa kurisha ibyo kurya intoke zihumanye? Arabishura ati Yesaya yavuze neza ibyo yavugishijwe n'Imana kuri mwebwe ndiyarya nk'uko handitswe ngo aba bantu banyubahisha imitima yabo iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanje bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu. Reka dusenge. Mukunzi Mana, ha icubahiri ijambo ryawe ubukande se ryoshisi icyo ryatunganiwe dukoreshe nk'ibikoresho byo kurivuga amatwi yacu kugira ngo tukumve tuvugisha n'imitima yacu kugira ngo ujyakire. Tubigusabye mu izina rya Yesu kubw'icyubahiro cy'Imana. Amen. Ubu ikigwa cyanje mu mwanya mutoya ni jewe dufatanije n'umurongo wa telefone w'igihugu muri iki gitondo kandi ndatahura ko mugenzi wanje mwiza Roy Borders ariko aratwumviriza yaragize ingorane gose cyo mu ijoro. Nari nibagiye ko turi ku radio canke ko tudafatanije cyo mu ijoro. Roy aho uri hose namba uri isanjo mu ishengero hariya canke epfo mu ishengero rya mwene data Mikhoje canke aho uri hose ntutinye mwene data ikintu cyose kizogenda neza umutekereje wewe gusa izobimenyesha Roy. Ntutinye mwananje gira ukwizera ku Mana. Ikigwa cyanje muri iki gitondo ni kugerageza gukorera Imana igikorwa atari ubugombe bw'Imana. Ubu ni ikigwa kidasanzwe kandi ndizeye ko umwami aduhishira ubu. Rero mwibuke kugerageza gukorera Imana igikorwa atari ubugombe bw'Imana. Ubu ibyo bisa ni bidasanzwe ariko muri ibi nkumbure Imana ishobora kudufasha. Ikindi kintu nshaka kuvuga muri iki gitondo ni uko tunezerejwe no kugira hagati yacu umugenzi wanje umugenzi nkunda cyane umusore benshi mu bantu bumviriza radio budushobora cyane ku murongo wa telefone murazi wariwe ni isabukuru yiwe no munsi imyaka 93 mwene Data Bill Dodge yicaye hano imbere yanjye imyaka 93 Haciye imyaka myinshi mu muganga yavuze ati nashobora kuba ahomejeje gusa kubona ko ari hano bari bamwongereje imuhemu hanyuma umugore we w'igikundiro yarampamagaye hanyuma mbwira ati mwene Data Branham namba ushaka gusubira kubona umugenzi wawe ashaje bira kiriho biza wonyaruka ukaza hanyuma ipime ipine ryanje rimwe ryari ryakatitse ku ruhande irindi ryanje ryononekaye kandi nacomoye ipine ryanje ngerageza kumushikira niho nari nkiva ku isitasiyo y'igitoro kandi nari mvuye mu nzu y'uburaro aho nari mpagaze iyo ngerageza kumushikira hanyuma mu gusohoka nagizerekwa kandi mwene Data Dodge yari ahagaze aho ahagaze mu ishingiro n'amaboko yiwe hanze arahindutse hanyuma narakubonye umanuka mu barabara hanyuma araramutse ati genda umubwire niko uhoraho agize yari afise hafi imyaka 90 ico gihe yari afise indwara y'umutima n'umutima uzivye n'umutima wose udakora neza muganga yihebuye cyane umugabo ntashaka oya ivyo sindabivuga ni umugabo ashobora kurondera umuganga wese yishakira arafise umuganga mwiza cyane w'umuyuda twahuriye mu nzu hanyuma avuga ati nta mahigwe yo kuba hafise hanyuma naragiye nshisha ukuboko kwanjye munsi yazuka oxygen ndavuga nti Bill urashobora kunyumva yaremeye n'umutwe wiwe navuze ntuko niko uhora ahagize ati ntuzopfa ubu inyuma y'indwi imwe igihe nagiye kuri arutari ngo nigishe ubutumwa bwanjye mwene Data Dodge yaraje atambuka mu nyubako hanyuma igihe nagiye mu nzu y'uburiro ya full nashatse kuvuga blue ball hariya Louisville na aramubonye ariko ava mu muduga amanuka mu ibarabara ashize ukuboko kuwe hanze bijyanye n'ijambo ry'Imana nyene kandi haraheze imyaka 3 canke 4 kandi nguvu ngaha yaje inzira yose Shreveport mu gihe cyose nti ya je n'indege yanjye n'imodoka aricaye ngaha iki gitondo umunsi mwiza w'amavuko mwene Data Dodge kandi aho muri hose mu gihugu aho muri hose muri Imana ibahezagire naramubatije amaze gihe ari muri Tritarian namubatije igihe cyari kimwe mu bikorane byanjye bya mbere gihe mwene Data Banks Wood yamuhaye impuzu ziwe ni umugabo w'igihagararo gikwiye nk'uko mubibona kandi yarinjiye mu kidenge heri hanyuma ndamubatiza afise hafi imyaka 80 canke 90 mu izina rya Yesu Kristo yavuze yuko atoshora kwiyumvira neza kugeza aronsi uwo mutekano w'ikintu kinaka hanyuma yaronsi ivukaho atazokongera gusaza uko ni ukuri ico gihugu gihambaye arimvira ko azobaho kugeza abonye kuza k'umwami birashobora gukoreka ariko hamwe yosinzira kandi ico gihe tuzoba twavyutse azotangura kuza vyiza rero mwene Data Dodge ku nta buryo bwo kubihusha uri umurongo neza na neza gumaho nyimwene Data kandi Imana iguhezagire kandi ashima Imana kubwo umuntu mwiza nk'uwo no kubwo kumuhe imyaka yose mu gitabo cy'ingoma kugerageza gukorera Imana igikorwa atari bugome bw'Imana Imana irarengeye byose ubwa mbere rutegezwa gutahura ivyo abantu no munsi baribaza igituma tutogira mu vyuro mbega muri izira yuko Imana ari irengeye byose murabona niko bibiri ivuga kandi tugerageza nkuko nariko ndavuga n'ugana n'umugwi wa bene Data beza bene Data baba batisti haraheze igihe gito hanyuma baravuze bati mwene Data Brana turashobora gusa kugira mu byuro dufise dufashe ijambo ijambo kurindi rupapuro kurundi nomeko yindi hanyuma avuze nti nanjye ndabyizeye rupapuro kurundi yavuze nti baragerageje gukora uko icyo ari cyo cyose yavuze ati ariko dutegerezwa kurondera isiguro y'ikigiriki ijambo byo ikigiriki kivuga navuze nti sinasomye cyane ariko mu gusoma kaize kicengero ni nama inikeya ni nama imbere ya Nikeya na aba patiri b'Inikeya no kubandanya bari ko baragerageza kwerekana ukuri ku byerekeye Kigiriki. Haheze imyaka 2000 umwe yavuga ati bisiguri ubundi ati bisiguri ijambo ry'Ikigiriki siguriki. N'inkuru urimi rwacu ijambo se si ukoresheje ijambo si wabushaka kuvuga amazi menshi ndatahura cyangwa ibintu byinshi. Bored ishobora kuba kwimba icobo gukura ibarabara cyanke cyanke you bored me cyanke you paid me by board cyanke no gyosigura ibintu byinshi kandi izo ndome zivuga no kubandanya zihindura isiguro yose rero ntimuzobikora nkuko Imana ya byanditse nkuko kandi jambo ryose ryarahumekewe kandi yavuze ati ndagushima data wewe wahishije bino bintu abanyabwenge n'abahanga ubihishurira amen inzoya ni uguhishurirwa uguhishurwa kwiwe nkuko navuze ujya muhinga mu wanyuma azorihishurira inzoya navuze nti ntibikunda mushinga naye navuze nti umuvyuro ntuzokwigeruza kugeza Imana Imana ihambaye iwurungitse kandi rero ashobora gufata umuntu mutoya cyane atazi no kwandika izina ryiwe hanyuma agakorana nawe atazi imbere n'icyongereza cyiza ndetse n'ikigereki. Ivyo nivyo yakoze igihe Petro yigisha kuri Pentecote murazi ntiyarazi no kwandika izina ryiwe atazi ubumenyi kandi atize ariko Imana ikora ibintu mu nzira bitandukanye kuruta ivyo ubwenge bwanyu bwiyumvira. Ivyo bimugira Imana nimba yoronka umugwi w'abanya teolojia n'abubahwa no kubandanya bavuga bati wanca bwenge Kayafa. Murabona yatawe neza ariko Imana yarurutse hanyuma yifatira abarovye batashobora no kwandika izina ryabo abo ni Imana yatoye. Iyo ni Imana idafatika inkita ataco kimaze hanyuma ikagira ikintu gihambaye muri ico kubwicubahiro cyayo bwayo yafashe mwijima hanyuma ikora Eden. Ni Imana. Ubunimba hari umuntu munaka afise ibikorwa by'ubwenge bw'umuntu kubw'umuvyuro ni mwene data w'icubahiro Billy Graham. Ariko ibikorwa by'ubwenge bw'umuntu ni byiza ariko ibikorwa by'ubwenge bw'umuntu ntibyo yigendesha bisaba inkomezi kuyigendesha. Urashobora gukora imodoka ushiremo intebe nziza igire pistons nziza no kwemeza mu bumenyi icyo ishobora gukorera ariko inkomezi zigendesha zirahari ni ikintu gipfuye. Gusa rero mu vyuro waba bewi imwe mu mivyuro yacu yanyuma imbere ya yuwacu wa Pentecote nta numwe yemeye icatunguye umuvyuro atari gusa umugwi w'abantu. Rero igihe turonka byose umugenzi wacu Billy Graham azoronka abapresbiteriano bose b'abaruteriano wa Pentecote n'ikintu cyose hamwe baje mu gisagara hanyuma abazoronka igikorane kinini hamwe n'abantu igihumbi hanyuma ibihumbi 30 bazoza mu ndwi zibiri no gushikira Kristo imitima yabo garuka izindi ndwi zibiri nta n'umuzoronka. Murabona zari ibikorwa by'ubwenge bw'umuntu ariko reka Imana mu buntu bwayo bwigenga ivugane gusa na nyarucari munaka mutoya nko kuvuga uko umuntu atacamaze mutoya reka mpemu yera yururuke muri ico gisagara hanyuma abagabo ntibashobora kuja ku kazi abagore ntibashobora koza ibyombo umukozi ntashobora gutegura igitanda akoma induru no kurira badugije amaboko yabo hejuru niwo muvyoro bwo nibwo ugombe bw'Imana. Vyavuzwe yuko bamwe mu banyacubahiro bo mwishengero bagiye Wallace kugira ngo batahu uwe canke bamenye ico ibikorwa by'ubwenge bw'umuntu byose ico byakora ku muvyoro mu gihe cy'umuvyoro w'abarewe. Hanyuma igihe bava mu bwato bambaye inkofero zabo zirezire z'amaboko ahendukije yabo babona umupolisi muto amanuka mwibarabara zungagiza irembo yiwe nkuko avunza uruhwa baravuga bati mugenzi mwiza urashobora kumbwira aho umubwiro wi Welsh uri. Yavuze ati ego mwene data umu muumu hagazemo hagati yavuze ati uratahura jewe ndi umuvyuro wiki Welsh avuga ati ukuko umuvyuro wiki Welsh uri muri jewe uku ni ukwigenga ico nico Imana ikora kandi we wenyene niwe afise uburenganzira bwo kurungika umuvyuro sugushira ibikogwa vy'ubwenge bw'umuntu hamwe ni ugusenga Imana irungika inkomezi zigendesha Aishuri jambo jiwe gusa mugihe catoranije ubu ivyo nkoresheje jambo gutoranywa rero ni jambo ribi urikoresheje mu bantu cyane cyane iyo tumaze kuvanga nga ishengero ry'aba Amenens n'aba Calvinisti kandi ntabwo nabasabye ngo ntimwiyumvire ko ndo umuntu azi byose ariko bompi barihenda ukurikije ibyanditswe ubuntu nico Imana yankoreye ibikogwa n'ivyo ndamukorera Murabona rero murafise igikenewe namba muduze kuri rimwe mu mashami mutso kwisanga atagukekeranya ku mpera y'ishami kandi ntimuzoshobora kugaruka igitabo cy'Abanyefeso kibishira hamwe ndibaza rero ariko ijambo iyo ndarikoresheje gutoranywa ntimwibaze ko iryo niryo jambo ryonyene nzi gukoresha ni ukumenywa kw'Imana murabona ko yari bizi ntashobora kuvuga we yapfuye kugira ngo bose bakizwe yarabikoze ariko kubwo ukumenya kwiwe yarazi ubishaka n'utabishaka murabona nico azi ntaco uzi rero dukorera gakiza kacu dufise ubwoba no guhinda gashitsi rero ariko Imana yashizeho ijambo ryayo kandi rifise byose kumenya kwiwe kwamuteye gushira mu ishengero no kumubana ibintu bimwe yakoze ku itanguriro kandi rero ubutumwa bwigishwa muri iki gihe bwahishuriwe abantu hamwe abandi ntibabubona murabona ndagushima data kuko ivyo wabishije abanyabwenge n'abahambaye ukabishurira inzoya zozoshobora kubimenya murabona uko niko gutoranywa yabikoze kubwa muvuga muti nzo guhitamo kandi sinzo guhitamo kubw'ukumenya kwiwe yarazi cyakora kuko we atagira iherezo murizera ko atagira iherezo namba atariko ari ntashobora kuba Imana rero murazi ko kutagira iherezo yarazi imbaraga yose ibayeho ku isi kwangahe izo mbaraga sa nizokubita urugohe ku maso yazo n'amavuta ari muri buri imbaraga sa n'akatsi kose zijako ivyo ni ukutagira iherezo kandi tugira iherezo dushitsitara mu mwijima Imana yatugereranije n'intama kandi tugerezwa kuri umurongozi kandi uwo murongozi si umuntu uwo murongozi ni impuhwe yera impuhwe wa Kristo muri twebwe ni igihe gito kandi si ntibikibona umubiri wiwe wazamuwe ku ntebe y'Imana aho impuhwe yari ku ntebe y'ubwami ubu Kristo ari ku ntebe y'ubwami Yesu ni igihe gito kandi isi ntibe ikimbona ariko mweho muzombona kuko nzobana namwe kugeza ku muhero w'isi ndetse no muri mwebwe ntebe y'Imana muri mwebwe intebe y'Imana ya Kristo yashinzwe mu mitima yanyu kandi yicaye ku ntebe y'Imana ariko mu nganji imyaka igihumbi azokwicara ku ntebe yiwe bwite ivyo yarahiye ko azozura uyu muntu umuhungu wiwe umuhungu wa Dawidi kugira ngo amwimike ku ntebe yiwe rero ahishura ivyo bintu kubwo ukumenya mbere kubwo yatoranije ivyo bintu bitabaye uko ntibabibona bahagaze aho babiraba kandi ntibashobora kubibona ni bangahe bamaze kubona irya shusho y'inka ihagaze mu ruzi icyo ukora gusa urayira ukongera ukayiraba mwarigeze mubibona canke narabonye ishusho ya Kristo mu gisaka ca nke mu ijuru canke mu bicu murabona uwo muhinga yayi cafye mutegeza kuyiraba mu buryo kanaka ni byiza rero iyo mumaze kuyibona nta kindi mwosubira kuyifuza kubona igihe cyose muravyira aho ni bangahe babonye ayo mashusho ego nibyo murabifise yemwe nuko Kristo ari we ubwiwe ubutumwa bwiza niko ubutumwa buri iyo mumaze kubona ubutumwa bw'igihe nta kindi musubira kuraba atari bwo gusa nivyo gusa ibindi byose byaraheze bisigaye no kuzuzwa murabona murabona mu gihe mubonye gusa ubutumwa ivyo byari mu gihe cyane wa igihe Nowa n'umugwi wiwe igihe babona ubutumwa nta kindi cyari gifise akamaro igihe umugwi wa Mose wabibona nta kindi cyari gifise akamaro igihe umugwi wa Yohana wabibona nta kindi cyari gifise akamaro igihe umugwi wa Yesu wabibona nta kindi cyari gifise akamaro nigihe umugwi w'intumwa wabibona nta kindi cyari gifise akamaro igihe umugwi wa Ruteri wabibona nta umugwi Wisley wabibona n'umugu wa Panekoto wabibona nta kindi cyari gifite akamaro bavuye mu bintu byose kubera iki kubwo kumenya mbere kwiwe yari yatoranije ibyo bintu gushika yahisemo umuntu wayo bwite ikoresheje kumenya mbere kwayo nk'uko yabivuze mu Baroma 8 hano yuko Esawu kugira ngo amatora y'Imana agende neza Esawu na Yakobo uwo mibavutse ku bavyeyi bera amahasa kugira ngo amatora yiwe agende neza kandi abe ayukuri yavuze ati nshaka Esawu kandi Yakobo ndamukunda imbere y'uko agira n'umwe murabona abahungu bavuka murabona arazi ikiri mu muntu yarabize kuva mu ntango ku bw'ivyo ashobora kugira ikintu cyose ngo gikore mu gusa mu mwanya wacu twese turashavura kandi tukijirirwa ntarigera aboneka yijiriwe murabona ikintu cyose gikora neza mu mwanya wacu ibintu byo tegerejwe gushika abo bagore bose bafise imishatsi migufi n'abagabo bambaye bafise imishatsi nk'iy'abagore babo ndababona neza cyane bari barazinga imishatsi yabo bakayiduza mu ruhanga rwabo mbega uguhumana uwo niwo mwimbu wa Edeni ya Satani kandi akora nka se nkawe agerageza kumva umushatsi nk'umugabo wiwe umugabo wiwe areka umushatsi wiwe ngukure nk'umugore wiwe kandi umugore yambara impuzu z'umugabo umugabo nawe akambara impuzu zo munsi z'umugore murabona naho turi ariko yigira umugabo nawe akigira umugore murabona ni Edeni ya Satani itandukanye n'iby'Imana yaremye mu itanguruko n'ukuri kandi ni ntatangura ntidushobora kwinjira muri ibi ariko ibi bintu uburyo bwo kubikora uzobikora iyo ni inzira yiwe bwite ahitamwe iyo niyo nzira we yifuza ko bikoreramwo nkuko numvise mwene data Pilgrim umwungere wacu Jackson yigishirindi joro ingene Imana ikora ibintu uburyo bunaka nibagiye cari gisomwa ciwe ariko yavuze ati iyo niyo nzira Imana ibigombamwo iyo niyo nzira Imana ibikoramo rero ko nukuri buninde muri twebwe agiye kuvuga ko we yihenda ninde yo kubahuka guhagarara mu nyonga z'Imana amazi akavuga ati urihenda mwamutegereza kubikora mu nzira nifuza ko bikogwa ingene umuhinga munaka avuga ko vyokore we ninde yatakaje ubwenge kugira ngo avuge ikintu nk'icyo oya ntiwosohotse hanyuma ngo uvuge ivyo ariko uravyumvira nko ku butumwa bwanje bw'abantikristo hazokwaduka ba Kristo b'ibinyoma rero ntiyavuze ba Yesu b'ibinyoma murabona nta muntu yo kwihamanganiye kwitwa Yesu bisigura uburaho ariko ba Kristo b'ibinyoma bisigura abasizwe yobo umwe wese yumvira ko basizwe icubahiro ku Mana yo ashobora gukora uku no gukora kuri ariko mushire ku gipimo cy'ijambo hanyuma murabe ingene ameze murabona n'ubutumwa bw'igihe bari bafise gusigwa mu gihe cya Yesu ariko atari kuri we bari bafise gusigwa mu gihe data ni yari afise gusigwa mu gihe cya Mose yavuze ati ubu bibaza ko ari wewe wenyine wera muri twebwe Imana ifise benshi tuzotanguza idini ngaha gusa umugu w'abantu Imana yabwiye Mose niwitandukanye nabo kandi yuguru isi maze irabamera yari yahaye ijambo ryayo ry'inkomoko munsi umuhanuzi wayo iyo niyo nzira yonyine yigeze gukora icyo kintu kandi niyo inzira yonyine nzobikoreramo ntindura umugambi wayo murabona rero ivyumviro byacu birihenda ivyumviro byiwe n'ukuri ibihe byose kandi ntugerageze kumbwira yuko we yihenda ntibirabo ntivyiyumvira ko ari uhambaye gusumba abandi si byacu kuvuga uhambaye gusumba abandi rero aho niho uba winjiye mu idini mwene data yazuye muhemu azogenda mu gisagara kinakaye mashinge yubaka umugwi mwiza w'abantu kandi bazohurira mu gikorane kandi bene data bera bose barumvikana murabizi hanyuma bavuge batuzini inkumi n'inkuru nizira Jones mutoya ngaha wewe urakomeye gato ya muri bo niyumvira ko wewe ufise ishegero ryiza rinini iyo ndibaza niyumvira yuko uko ari ukuri oya mugenzi uwo ngaho aragiye ishengero rigaca ritaha murabona itandukanye ibi imana niyo itandukanye niyo yonyene ikora ibyo ariko bose umwe wese bifuza gufata uyu mupeya kumushyira hejuru hano hanyuma bakamanura uyu ngaha ibyo ni ibyiyumviro by'umuntu umugabo yari afise imfunguruzo ariko imana niyo ifise imfunguruzo by'ukuri baha abigishwa ishengero ryera imfunguruzo kandi raba igihe bizobazo bazikoresha ubwa mbere igihe yuda yagwa ku bw'ibigabitanyo bari kumwe kandi bagira ibifindo kandi bene data bera ninde yovuga ko batari bene data bera ninde avuga ko batari abera ariko bagira ibifindo ubupfindo kandi byaguye kuri Marita hanyuma ni igiki yigeze gukora nta na kimwe ariko Paulo yari umunye watoranijwe amen uko kwari gutoranywa kw'Imana umuntu mutoya w'inzigo w'umuyuda ashavura cyane ukimara mare atari Matiya impamyabushobozi didi murazi yari ni Paulo Imana yahisemo Paulo ishingiro ryahisemo Matiya murabona nta burenganzira mufise bwo kubwira Imana ko yihenda irazi ibyikora irazi ibyo umuntu azo akozwemo ninde yoshobora na rimwe rijya shengero ngo rihitemo Paulo yo oya nta na gato bavuga bati ujye muntu niwe ariko aradushira mu ibohero ariko Imana yavuze iti nzomwereka ko azoba bara kubwanje yarazi ibyo ni byiza cyane wari uwo ko kwibaza wese ko ari ukuri Imana irazi ufise ibikwiye kubera ko irazi umutima w'umuntu irabizi naho umuvyura canke ibintu bigashika igihe twiyumvira ko byoshitse twibaza yuko ari ikigiye nyene icubahiro gihabwa Imana nabonye mu mashami yacu hamwe n'ibindi by'abagwiza tunga nguyu uri kuraza haleluya umuvyura munini ntimuhendwe yaramaze kuza hanyuma bamugiriye ibyari byanditswe murabona ariko bibaza ko hari uwo muvyura ari kuraba oya waraheze kandi warapfuye wararangiye mwitegereze ni igiye cyo gutegura amatara ni umuveyo munze mwinjire mwinjire ariko abiteze uhoraho mazokwama biyumvira mu biyubura mu nkomezi nsha nimwitegereze ngaha mu gisomwa cyacu murabe Dawidi umwami wa Isirayeli yaronse ihishurwa ryo kugaruka isanduku y'Imana mu kibanza cyaye ibyo ntibigeze bibaza mu gihe cya Sawuli kubera Sawuli yari yarasubiye inyuma rero ntibigeze babaza isanduku nari mu isezerano mu minsi ya Sawuli kubera yari yasubiye inyuma kandi ajya kure y'Imana rero Dawidi yagize n'ingoga uguhumekerwa rero ni murabe ibi igisomwa kigoye hamwe utobitahura neza kandi ndiyumvira ko umwanya uri kuraja aho twetegerejwe kuba abagabaho kuba abana twotegereje kuronka inyama zikomeye aho kuronka amata ni murabe Dawidi umwami w'Abisirayeli umwami ni agisigwa amavuta y'ubwami cyangwa umwami yatoranijwe Samweli yamurobanuje amavuta kubwo ubugombe bw'Imana kandi yari atankeka umwami yahisemo n'Imana atakubikekeranya kandi ngo uyu ngaho hanyuma guhumekerwa kuramufata byahishuriwe Dawidi yaronse hishurirwa nta wundi muntu yagize icyo abivuga kureka tugende maze turondere isanduku kubera ari ubugombe bw'Imana ko twozana isanduku ngaha muri twebwe ko twozana imana duciye muri isandugu ni ibintu by'igikundiro ntimuvyibaza ni byiza ni mwibuka ariko we ari umwami hama akaronka ibyo guhishurwa yarengeye ikibanza ciwe hariho umuhanuzi muri ico gihugu yitwa Natani yari we yari yaragereranywe kuronka iryo hishurirwa hari ikintu gitegerezwa kuvuga gwa kugira ati erega umwami uhoraho ntazogira icakora atabanje kubira akabanga basavye biwavugisha ariko murabona Dawidi abaye umwami yarobanujwe amavuta rero ivyo ni ivyanditswe yararobanujwe amavuta mazaro nkishurirwa byukuri ariko cari kinyoma kubera Natani yari umuhanuzi w'ico gihe hanyuma hishurirwa ntigigeze riza kuri Natani kandi giye hishurirwa ryaza kuri Dawidi ntigigeze abaza Natani ibivyereke yarabandanije gusa maze akora ivyo atasha ashatse ariko ni murabi wo Dawidi yabaje mu gice ca 13 ariko yabajije abagabisha babagaba ibihumbi n'abagaba amajana asubira ku ikoraniro ryiwe murabona rero ntimwiyumvire ko twotegerejwe gukora ivyo nivyo sivyo rero yariko aragerageza gukorera Imana ariko ntiyari yarabitoranirijwe umuga murabona kubera Imana yari ifise inzira neza cyo kimwe nk'uko Imana yashobora kubwira umwami vyerekeye indwara yiwe no gukira kwiwe ariko ntiyabikoze yari afise uburyo yateguye bwo kubikora yari umuhanuzi wayo rero yabwiye umuhanuzi wayo Yesaya yamubwiye gusubira inyuma no kubwira Hezekiya ibyoshitse rero Hezekiya yavugana imbona nk'ubone n'Imana kandi Imana yashobora kuvugana na Hezekiya atankeka ariko yakoze imihora mina kamuratahura Imana yashizeho uburyo bwayo bwite bwo gukora ibintu kurunga ikimivyuro kuganira kuvuga icyari cyo cyose ifisi uburyo bwayo bwo kubikora kandi ntacyo turi cyo kugira ngo tuyibwire uko ibikora ibikora mu buryo buyihimbara kubikora rero murabona Dawidi yahumeke ubu muribuka navuze gusigwa kutariko mwibuke ko muhemu yera ashobora kuza maze agasiga umuntu kandi bikiri hanze y'ubugombe bw'Imana ngahabira byemeza ngaha nyine murabona utegereza guca mu buryo bw'Imana bwo kubikora atari uburyo bwacu uburyo bw'Imana bwo kubikora ko Dawidi nk'umwami yasizwe na muhemu w'Imana kuri we ariko urya nti wari umuhora w'Imana kandi koraniro ryose byarayihimbaye niko bibirivuga murabona abagabisha abagaba ibihumbi n'abagaba amajana n'abaherezi nabo n'abanyeteoruja byumviriye ko byari by'igitangaza hariho amashure yanyu ya bibiliya n'ikintu cyose biyumviriye ko byari by'igitangaza n'abantu bose baravyemeye kandi n'abaherezi kandi bose bemeye ko gusigwa k'umwami kwari kwiza rimurabe ariko Imana ntiyari yasezeranye guhishura ijambo ryayo mu gihe cyayo kuri bo Imana yari ifise uburyo bwayo bwo guhishura ijambo ryayo ariko atari uko bo ni mwibuke byari binyuranye ku Mana ikintu kinaka nko mu gihe cya Mikaya umungu wa Imula muribuka iyo nkuru Yuda na Isirayeli bari baratandukanye kandi bari bafise ubwami butandukanye kandi Ahabu yari umwami aganza ubwami bumwe na Yehoshafati yaganza ubwami bw'Ibuyuda nibaza ko ariko byari bimezerera Ahabu yaganza Isirayeli Yerusalemu murabe hanyuma nguyu mugwi w'abanyamahanga uraza kandi utware igice cy'igihugu Imana yari yahaye Isirayeli abo Bafilisitiya haruguru canke abo Basiriya bari bafashe ubwo butaka kandi bagaburira abana babo kuri ubwo butaka bwari ubwa Isirayeli kandi rero bari bakeneye ubwo butaka bwo kubagaburira abana babo bwite n'imiryango yabo bwite Imana yabahaye ubwo bwari ubwa uburenganzira bwabo bahawe n'Imana kandi rero Ahabu yatumye ko Yehoshafati maze avuga ati ngo yavuze ati raba hariya ibyo umwanzi wacu ariko arakora mbega nibyo kuri twebwe ihanga ry'Imana n'uburenganzira Imana yaduhaye ko twotegeza kunguki kwegukira iki gihugu n'iki wacu Imana biciye mu muhanuzi wayo suwa yagabuye iki gihugu cyotegerezwa kuba iki wacu n'iki wacu cy'abana bacu none he aba ku minista bagifashe kandi dufise turashonje cyane kandi bafite uburenganzira twahawe n'Imana mbega ntiwibaza ko twotegereje kuduga hari yamaze ukagaro n'igihugu cyacu namba mushize ingufu zanyu hamwe namba mwebwe abamethodista abapreseptarian n'abandi bose abareseptarian n'abaruterian n'abandi mwese mugize inama mpuzamakungu ngaho ubu twese tuzoja hamwe kandi tuzofata icyo kintu ndiko ndavuga kandi nganira na mu migani n'ubu tuzogenda tugifate yemwe niko yavuze atankika twese turi umwe rero bibiliya yavuze iti mbega babiri bojana bataraganye murabona aho niho ujya muntu ahamba mu panekoti yivanze n'umugutari wo kandi ibyo bya rashikiriye abapenekote bacu no munze harimo abantu b'ukuri ariko bivanze mujya mu guwedini muve muri icyo kintu cyaravumwe n'umwami nimwitegereze rero yari hajya amazi avuga ati yego ibyo bisa n'ibyumvikana yavuze ati imikogote yacu ni yanyu n'abantu bacu uko biri kose twese turabayuda atankeka tuzodugana namwe ariko hari akantu ko gusenga gasigaye gakwiriye muri Yehoshafati kugira ngo avuge ati ntiwumva yuko twotegereje kubanza kubaza Uhoraho murabona numva coba icyumviro cyiza emwe aha bati atankeka yavuze ati emwe yo atankeka nari kuba navyiyumviriye none hari abantu hari umuntu w'Imana murafise muvugishwa aha mfise abavugishwa majana ne mfise inama yabo yose ngaha idini ryose ni abavugishwa b'Abaheburayo rero mwibuke bibiri ivuga yuko bari abavugishwa b'Abaheburayo atari abavugishwa b'abapagani abavugishwa b'Abaheburayo ishuri rya seminari ry'ivya teoloji emwe bazane nuko abami bambaza impunzu nuko abami bambara impunzu bicara imbere yiwe kugira ngo bakange umuhanuzi nuko araza nizera yuko yari Zedekiya yaje umukuru ahambaye wabagize inama y'igisagara canke icari cyo cyose yaraje hagati yabo yikoreye amahembe abiri manini yavuga ati numvise iby'Imana ya mbere ye ukunuko warahagize aya mahembe niyo azokwirukanisha abasiriya bave mu gihugu yo Imana ishimwe abantu bose babona ibyo ari bitangaza ari byiza muraba ingene byegeranye cyane nk'ubugi bw'urugwembe hagati y'ukuri n'ikinyoma kandi mwibuke bizogwa ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi gushyitsa itandukanye hagati y'ukuri n'ikinyoma rihindutse cyo kimwe n'ugwembe rukarisha igihe kimwe bitegerezwa kuba ari ijambo ryose ry'Imana atari hafi ijambo ryose n'Imana gusa ari ku ijambo ryose ry'Imana none uyu munsi twashyitse atari ku baretoriyani atari ku bamethodisti atari ku bapantekote ariko kugihe gikarishe muri iki gihe aho ugusiga kwa Antikristo kugeze kure cyane ku buryo byohenze n'abatoranijwe bazogwa ku ruhande rutarugo nibataraba neza nk'abantu hamwe ni mwitegereze mwiyumvire ubu ntitubayeho mu gihe cya Pentecote icyo gihe twarakirenganye icyo kimwe nk'uko twarenganye cya Luteri twararenganye murabona araba neza rero abavugishwa bose baravugishijwe amajana ane muri bo bagaburiwe neza bameze neza bavugishwa b'Abaheburayo babashingiye intahe bahuje inama bati uko ni kuhorahagize duga Uhoraho ari kumwe nawe Yehoshafati yavuze ati yemwe ivyo birumvikana neza cyane ariko urafise uwundi dufise idini ryose ngaha dufise inama mpuzamashengero yose ikoranenga ni kuki dukeneye uwundi umwe yavuze ati aha ariko niyumviriye nkumbure ko hao shobora kuba uwundi yavuze ati yo yego hari uwundi ariko nta nubwo ari uwo muri iyi nama ni igicibwa ni Mikaya umuhungu wa Imura kandi ndamwanka murabona yavuze ati ntibaja kumwakira mu gufatanya kandi ni igicibwa gisanzwe ubwa mbere hoho kandi umwanya wose ikintu cyose avugisha nta tera intege iseminari yanjye na gatoye kandi ukora ibi ibintu byose bibi yamavugisha bibi bindwanya kugira ngo gusa abe utandukanye yo Yehoshafati niko yavuze ati umwami ntavuga ikintu nk'icyo ariko ndifuza kumva icyo uwo muntu afise kuvuga yavuze ati yemwe turamutora rero barungitse ahantu hanaka mu bugaragwa kandi barungitse umuntu yavuze yamubwiye ati rero ku nzira yawe yo kugaruka ubu nshaka kukubwira ikintu kimwe mbega urashaka gusubira mu idini ubugira kandi murabona mbega urashaka gufatanya nabo bose ubugira kandi namubishaka uvuge cyo kimwe n'icyo umukuru w'akarere avuga uvuge cyo kimwe n'icyo umusenyeri avuga kandi bazogusubizamwo igihe cyo kubikora murashobora kwibaza umuhanuzi w'ukuri w'imana yasizwe agiriranira imyumvikano mu ijambo ry'imana oya habe namba yavuze ati nkuko uhoraho ari muzima ndavuga icyo imana ivuga cyonyine dukeneye umuhungu wayimura nkuko uhoraho ari muzima ndavuga icyo imana ivuga cyonyine ibyo nibyo icyo nicyo we avuga rero igihe bashika hari imbere y'abantu abavugishwa bose bavuze bati ubu avuga icyo yavuze ati hinge gatoya impa rimwereka ndabe ibyo umwami aza kuvuga rero iryo joro umwami yaramwiyeretse mwiyerekwa amubwira ibyo kuvuga buke yavuze imura avuziki mu gihe bose bari bahagaze hanze nashaka kuvuga Mikaya mwene imura ati uvuziki none twese turaha abaherezi bose n'abavugishwa bose n'abami bose n'abandi bose twicaye hamwe ubwiye iki rero iyi nama ihambaye yavuze ati nimuduge ati ariko nabonye abisirayeli bose basabagiye nk'intama zitagira umutwa umwungere hanyuma Ahabu yavuze ati sinakubwiye iyi ntagondwa ishobora gusa kuvugishwa ibibi kuri jewe ni gute yoshobora kuvuga ikindi kintu mu gihe imana yari ku ivuga ibyo nyine muvugisho yategerezwa kuba akanwa k'imana akavuga atari ibyiyumviro byiwe bwite murabona rero ni yiyeguriye imana by'ukuri ntakeneye kubababaza kubabaza ikintu icyo ari cyo cyose ariko ategerezwa kuvuga icyo imana ivuga kuko atabubasha yifise cyo ko ubwiwe murabona yavuze ati none sinakubwiye hanyuma wa muntu abyibushe yambaye amahembe arahagarara maze amukubita ku munwa avuga ati mpemu w'imana yicaye he igihe yava muri jewe mu yindi mvugo ni mureke ndabyerekane neza hewe ngira ndakubwira ikintu kimwe Mikaya mbega wari uzi yuko naminuje mu byanditswe urazi yuko narobanuje mu mavuta canke umubatizo nk'uko twabivuga uno munsi mbega wari uzi yuko mfise ibyo imura yavuze ati sindabikekeranya yavuze ati ariko nimwumvirize mpemu w'imana yaravuganye nanje kandi vyabona ni abagenzi banje amajana ane yuko tugira twirukane abasiriya mu gihugu hanyuma ni gute woze ukavuga yuko umwami wacu ahambaye aja kwicwa yavuze ati mpemu w'imana niwe yambwiye ivyo nimureke ndabicagagure kubwira mu bitahure hanyuma nkumbure twobona Mikaya avuga ati mu ijoro mwiyerekwa mugenzi nabonye imana yicaye ku ntebe y'ubwami hanyuma nabonye abakuru bose bo mu ijuru bamukikije kandi bari bafise inama mu ijuru bavuze bati ninde twotuma ngo ahende Ahabu kuko munsi y'intebe y'umwami hari uwuvugishwa uvugishwa ukuri izina ryiwe ni Eliya kandi yaravugishijwe ijambo ryanje hanyuma avuga yuko uwo munyakibi Ahabu kuko yishe Naboti imbwa zizorigata amaraso y'uwo munyakibi kandi dutegerezwa gushitsa ivyo kuko byamaze kuvugwa ati niko Uhoraho agize ritegerezwa gushika ategerezwa kuba hariya none tuza kubigenza gute rero epfo ahantu ha batakaye hirya hiyo yepfo cyane haduze impwemu yavuze iti ndi mpwemu y'uruhendo nimba nshobora gugukorera nzomunuka hariya hanyuma ninjire muri bajya banuze kuko bari biyugaranye cyane bazotahura bagusa ikintu kimwe kandi icyo ni ibishobisho bitoya hanyuma ndabatume bavugishwa ikinyoma kandi ndatuma Ahabu yumvira abo banyacubahiro mu gishingo cy'umuhanuzi wawe ukore kuko azosuzumisha ijambo ryawe ikintu cyose maze azosuzumisha ijambo kwerekwa kwiwe azosuzumisha ijambo ikintu cyose akora kandi nimba nikijanye n'ijambo ntazocumviriza ariko namba ndashobora guhenda abo bandi kandi Ahabu yizigiye cyane burya bumwe buhambaye bw'umutekano wabo rero barishira hamwe kandi bakajya hamwe kandi nzotuma Ahabu abumvira aje hariya kandi uko niko tuzobikora. Imana yavuze iti urashobora kubikora uri impuhemu y'uruhendo manukari ya niho rero Zedekiya mukubise ku munwa avuga ati wari hehe yavuze ati uraza kubimenya ni wajya mu ibohero yavuze ati duga Zedekiya yamubwiye atuvuga ati duga hanyuma uze kugaruka mahoro ahabu yavuze ati fata ujya muntu hanyuma mumushire mu gasho mumushire kamapingo mumugaburire imfungurwa zicanikize hanyuma ninagaruka insinzi yanjye nk'uko abavugishwa banjye bambwiye yuko uyu muvyuro utegezwa kuba uti ujya muntu arata ahura. Mwumve amajambo ya nyuma ya Mikaya kuri uwo muntu ni wagaruka Imana iza kuba itavuganye nanjye yo urabona Imana irafise inzira yo gukora ibintu bwano bantu biyumviriye yuko bari kubarakorera Imana mube maso si bishobisho si byifuzo si byiyumviro ariko bitegerezwa kuba ari uko ni kuhoraho agize bitegerezwa kuba ari ukuri rero ntibiraba turabona yuko bino bintu ari ukuri. Raba rero igihe Dawidi yari yasohotse rino tangazo ryari risohotse kandi ryasa nuko ari ryiza ikintu cyiza cyo gukora naho tubona yuko mbega ndabita ndabibarushirije mbega nacerewe cyane gukora ikintu kintu barakoze iri tangazo rihambaye ntiyigeze abaza umuhanuzi. Rero umuntu wese arazi yuko Amoze 3:7 havuga yuko Imana yasezeranye ko yuko itari gukora ijambo na rimwe itabanje guhishurira abantu zibaye uhereye mu bihendwe by'ishengero warabonye bahindura ibintu ariko yasezeranye kuri Maraki kane yuko hari kuba umuhanuzi mu gihugu mu minsi ya nyuma kuko byategerezwa kujyana n'ibyo nteguro urabona imbere yuko umuherezo uba. Imbere yuko Yesu azi ubwa mbere Eliya yaraje Eliya wo muri Maraki 3 Matayo 11 irabivuga namba mushobora kubitahura uyu niwe wavuzwe raba ndabarungika integuza yanje imbere yanje rero yarabavugishijwe batinya teolojia bose baca baravyizera ku munsi ko ku munsi wa nyuma impuhemu ya Eliya izoza nayo itegerezwa kuza inshuro 5 Imana ikoresha iyo mpuhemu Elisa Eliya Yohana umubatizi no kubwishengero ry'abanyamahanga hanyuma kubwa abayuda mu byishuro Yohana igice cya 11 ubwo ni ubuntu bw'Imana ukwizera Yesu Yesu indome 5 ntibihagararira kuri 4 bitegerezwa kungana 5 murabona ni murabe rero yasezeranye ivyo kandi birigereranye iki gihe cya iki gihe na Sodomu na Gomora kandi Eliya ntiyari Eliya yari impuhemu w'Imana muri Eliya yari umuntu gusa ubudufise ba Eliya amakonti ya Eliya impuzu za Eliya n'ibindi byose bya Eliya ariko Eliya wa kino gihe ni umwami Yesu Kristo ategerezwa kuza akurikije Matayo 17:17-30 ni umwami w'umuntu ategerezwa kwi hishuriri hanga giwe si umuntu ni Imana ariko bizoza biciye mu muhanuzi rero ntiyigeze agira abahanuzi babiri bakuru mu mwanya umwe nta na rimwe mu isi murabona uko ariko kose byo babimeze imitwe ibiri ntishobora ategerezwa kuba umutwe umwe Imana itegerezwa kuganza umuntu umwe murabona hari Imana imwe hariho Data mwana na muhemu yera ariko Imana imwe kuri byose ni murabe kandi yarakoresha gusa ibikorwa byabo niko bimeze kuri Eliya muhemu wa Eliya yakoresheje iyo muhemu ariko ni iyo Mana nyene ya murongora umwanya wose kugira ngo ijambo ryayo rishitswe. Rero ni murabe kuri ubu Dawidi yumvira ko afise ibintu byose mu buryo kandi yarahumekewe ni murabe ingene muhemu yera ashobora gusiga umuntu ariko bigomba kuba biri mu buryo bwo gusigwa muhemu wa uhanze arashobora gusigwa na muhemu yera kandi ubugingo bwirabura nka wino ikigunda kuzwa nayo mazi nyene ashira ubuzima mu ngano ashira ubuzima mu kigunda ariko ibwina mu kigunda hari ubuzima bw'ikigunda kira nezerwa kigashurika kandi gifise ubuzima kandi gikora ikintu cyose ingano zikora ariko ubugingo bwacu ni igifashi murabona abigisha b'ibinyuma barashobora kuza bakigisha ubwoko bwose bw'abagutatu n'ibindi bintu byose kandi bakuzizwa na mpwemu yera kandi bagakora ibitangaza byinshi nk'uko ubutumwa bwiza bushobora ariko kubw'ijambo hano nibyo ibikora murabona icyo nshatse kuvuga rero bigiza kwigisha ibindi byibaza ndi mu rusengero mpuza madini iki gitondo muri iyi hoteli hano ni mwitegereze raba ibyo turi ko turavuga ubu rero ni mwumvirize Dawidi yagize ibishobisho byose mu byuro ukuri wagize ni murabe barasemereye baravuze induru baratangiye baranse by'ukuri kintu kinaka mu ruko gusigwa ego cyane byose nk'umubyuro ukuri ariko ni murabe Imana ntiyari ibirimwo Imana ntiyari ibirimwo yari ifise umwanuzi yicaye muri ico gihugu batugereza kubimenya murabona Dawidi yarakwiye kubimenya menya hari kintu kinako munsi dufise ibikorwa byose by'ubwenge bw'umuntu nka kujya ku madini ahamba ibikora n'ibivuga butumwa ariko inyishi gumariya yindi nyene kimwe ya kera mwimbu dukura mu bikora n'ibyacu byivugwa butumwa n'ibyumviro byacu byose byizi inyubako zacu nini hamwe ibihumbi no kugereramwe abanywanyi n'ibintu bisubira ku kintu kimwe byose biherera mu ruhombo simvuga ivyo kugira ngo si nitandukanye mvuga ivyo kugira ngo mbe imvuga kuri imbere y'Imana kuko shimikiye ku gitabo ciwe kuri iki gitondo murabona byose bicika ruhombo reka turarebe uko byagenze igihe mu gihe ciwe cyo mu myaka yiwe kandi abantu zibiwe ntibari bemewe ntitwararika gusa teolojia abahereza ibintu by'amadini nk'uko tubikora uyu munsi rero tubifate nka kama byose birarangiye namba muhimu w'Imana hare azobirongorera ku ijambo atari umwanya umwe gusa mu ijambo ajambo ryose mu gihe cyose murabona ku munsi wa Pentecoste muhimu yayoboye neza kuri ivyo kuri Yoweli 2:38 murabona igihe cya Ruteri yayoboye neza muri ivyo Wesley muri uku gukora kwa nyuma kwa Pentecoste ariko ku guhamagari yera umugeni gusohoka ntabwo ari Pentecoste yabaye araheze imyaka 2000 cyane ukwisubiriza kwayo cyane ukugarukana kwayo muhemu yera yari muri Ruteri muhemu yera yari muri Wesley ni jambo ry'Imana zizwe kandi muhemu yera yaragarutse ku bantu bico gihe kandi baronse gushumbushwa kwingabire babonye ko kwihebera Imana muhemu yera acatuma bavugishwa mu ndimi bararambika ibiganza ku bagoye kandi bakakira baratambye muri muhemu murabona cari gihe ihinduka ryasubije ishengero ku murongo kandi ikintu cya nyuma ishengero ryakoze kwari ugushira igabire mu ishengero nk'uko Ruteri yashyizeho ugutsindanishirizwa Wesley yashyizeho ukwezwa Pentecoste yashyizeho ingabire ariko bakoze iki ikosa rimwe nk'uko kamere ibyerekana mu mutumba w'ingano babigize idini ibyo bikaba byitandukanya n'Imana binyuranye n'Imana rero twabonye ko igihe umutumba ugiye hamwe ukishira hamwe bagira icyumviro cyabo bwite kandi igihe icyo kibazo gishika nk'uko babyita basohotse bava muri Assemblies of God ni kibakoze ntibashobora kumwakira nubwo mubatizo mu izina rya Yesu Kristo bari bamaze kwinjira mu nama mpuzamashengero umuntu yari amaze guta umurongo muhemu yari yamaze kuvamo nibyo kandi rero ibyo byashatse byafashe ikibanza naravuganye na bamwe mu bayobozi beza banyu bavuze bati yemwe ni igiki twokora ubu biramaramajebo ubwabo yemwe barazi yuko ari ukuri nimba batabizi naho ni impumyi mu buryo bwa muhemu kandi ntibazi Bibiliya simvuga ibyo n'inzigo rero ndabivugana ukubaha kubera nta hantu na hamwe muri Bibiliya umuntu uwo ari we wese yigeze abatizwa bakoresheje ibyo byubahiro Data Mwana na Muhemu Yera kandi ntigigeze rikoreshwa kiretse inyuma yo gushyiraho inama mpuzamashengero ishengero Gatolika ry'Abaromani ikatekisimu yabo bwabo irashimangira icyo kintu nyene ni ibyizegwa bya Gatolika si inyigisho za Bibiliya ariko ni ibyizegwa bya Gatolika namwe ba Methodiste koze amakatekisimu yanyu n'ibindi nk'ivyo bavuze kandi mwari kuyemwo gusa ariko ubu iyo muje muri Pentecote kandi mugakwiragiza zimwe muri izo muri iyo myizerere murashayitwararika ariko ubu ni ihamagarwa ry'umugeni ubu igihe imatanishijwe icasharandwe byuguruwe iki nico gihe ibintu abahindura ibintu bategerezwa kugururwa gusa kandi maraki kane niyo yonyene ishobora kubikora biciye mu ihicurirwa rivuye ku mana rijya ku muntu umwe gusa nibyo ntibishobora kuza mu mugwi ntibyigeze bikoreka umuntu umwe ibyo nibyo Imana yasezeranye mu gitutu cyo kuza k'umugeni wiwe Eliezer murabona Nimurabe iki gihe abaherezi abungere n'abandi baronze gusigwa kwa bukonyene kandi basizwe amavuta by'ukuri Dawidi yari yasizwe amavuta niko yavuze ivyo ariko murabona wewe yaciye mu nzira atariyo yaciye mu rutonde rutarigo yacishije ugusigwa kwiwe mu nzira mbi ku bantu hamwe n'ivyumviro byabo kugutwa kuntwaza ngabo y'ivyumviro byazo mu gishingo cy'umurongo wa era w'Imana Ashobore kumenya ico uko ndikoragize bivuga ukuti ico co bari ico gihe ci cavyo mbega ubundi bugombe bw'Imana rero namba ari umuhanuzi w'ukuri w'Imana azobanza kuja imbere y'Imana avuga ati dati iki kintu ki ni giki nka kumwe Natani yaje gukorera Dawidi yavuze ati mbega ni byiza kuri jewe kuba mu nzu nziza y'amasedera ariko isanduku y'Imana yanje iba mu mahema hanze kandi nimwiheze Nataneli yavuze ati Dawidi kora icyo ari cyo cyose kiri mu mutima wawe kuko Imana iri kumwe wewe uri igikoresho cy'Imana cyasizwe amavuta ariko yari umuhanuzi yakoresheje hamwe n'inshingano zo guhanuza Imana yamushize ko iryo joro yaramubonekeye aravuga ati genda ubwire umusabyi wanjye Dawidi yuko na kunze igikorwa ciwe na mukunze kubwita ikintu kuko we ari umuntu ayimbara umutima wanjye kandi kini igihe sanduku yanjye utegerejwe kumera uko gusigwa munsi ikintu kinaka ariko icyo si cyo gihe cyabyo nzoreka umwana wiwe akora icyo kintu ariko si Dawidi azobikora hanyuma Natani yaje avuga ati ndikubora hagize Dawidi uko guhishurirwa guhambaye wari ufise nuko ikinyoma nkuko kwari kumeze igihe wazamukana isandugu aha murabona ntukore icyo kintu ntugerageze ariko Imana yavuze ko izokoresha umwana wawe ashitse icyo nivyo murabona nivyo rero Dawidi yari yasizwe amavuta kuvuga ivyo kuko yari yabonye icyo kintu nka kumwe gusa Aburahamu yarondeye igisagara nga kwisi murazi ariko arakirondera kubera ko we yaragiye kuba nga igihe kimwe ubu Aburahamu ari muri kiya gisagara rero yagendagenda kirondera kandi aho hantu yakironderera cari gusa hejuru yayo cyo gihe nacyo kizogaruka mu nganji y'imyaka igihumbi nawe azoba muri icyo gisagara ariko nk'umuhanuzi yari yatoranijwe no gusigwa yarazi yuko ari igisagara kinaka hano hanaka nawe yariko arakirondera ariko murabona wewe yanyegejwe uguhishurirwa kose kubw'icyo kintu ntikwari kubw'igihe ciwe ni ukubandanya gushitsa igihe cya Yohana aho yabonye kimanuka kivuye mu ijuru ku Mana icyo cyari icyo gisagara murabona ikintu cyose gitegezwa kuba mu gihe cyacu uteye ingano zawe mu mpeshi kandi canke mu gatasi hama mukazimbara mu nshiri kurikira murabona bisaba yuko biduga mu mutumba hanyuma kandi mu ntimatima yigishishwa kandi bitegerezwa kuba mu gihe gikwiye ibiremwa byose bifitaniye imigenderanire muhemu w'Imana yaremye ibidukikije kandi Imana ifitaniye imigenderanire n'ibidukikije ibintu byose byasizwe mu rusengero byari kigereranyo cya bijya yabonye mu ijoro niwabona igiti kinagira kubaho icyo gisigura yuko hari igiti kidapfa niwabona umuntu agwanira kubaho ibyerekana yuko ariho urundi rusago turindire ahantu hanakadapfa namba urusago rwacu rw'isi ryo kononekara dufise rumwe rurindiriye data mwiza wo mu ijuru yarandese nja hirya y'icyo gihuza umunsi umwe no kubibona ni bangahe bamaze kumva ivyo murabona kuraba hirya ya ca gihuzu c'igihe hariya byari bimeze neza na neza uko ndabigisha mwese bari ngaho bahagaze ubwira ubu bugingo buri munsi igicaniro buniha kugeza ryari si inkuru y'indemano umuntu runaka yari afite ubwenge kugeza ryari uhoraho igihe twumva ivyo rero nk'igihe cacu nka mwene data Bill Dodge yicenga mu imyaka 95 hari ikintu kinaka kivuze ubwo busore hari ikintu kinaka utanze cyari cyo cyose nanje no byifuje mwene data Jack na twebwe twese mwene data Gail Hosanna ngahayo kwifuje gusubira muri ico gihe cy'ubusore ni kuko twifuza ico kintu kuba umusore no kuyerera inoni rya oya mugenzi ni kubwo twiyumvira ko tworonse umwanya uhagije wo guhimbaza Imana yo dukunda kandi bene data bakundwa bise ubutumwa iki gitondo hari igihugu hakujya ikiyaga citwa izi iciza ibihe byose hari yatuzomuhimbaza ibihe byose n'ibihe bida hera nibihe byose ni kuko twumva ico kintu ni kubera ubwina buhamagara ubundi bwina kandi iyo ubwina buhamagaye hategerezwa kuba ubundi bwina bwishura uwo muhamagaro atari uko ntiwobayeho umuhamagaro uwo ari we wese imbere yuko haba ikiremwa utegeje kubanza kubaho umuremyi kugira ngo areme ikiremwa atari uko ico cerekana igishinga nta icukuri yuko ariho mwiweze aba baherezi bose hari bari hanze y'umurongo mwiweze uko gusigwa rero uko gusigwa ntigufise ingorani yariyo yose cyo kimwe namwe abapentekote ariko nimwitegereze umurongo barimwe ubu iminsi yarahindutse kuva kuri pentekote ari kindi kintu kibandanye iyo ataza kuba umuhanuzi mu gihugu nkumbore Dawidi yari kuba mukuri uko n'ukuri ariko Nataniho yari ari umuntu yashingiwe intaya aragaragazwa habwe igikorwa n'Imana ngobe umuhanuzi rabisanduka muri bibiri yama ari ikigereranyo cy'ijambo kuri twebwe kuko yari ijambo ry'Imana muri iryo sandugu hanyuma murabe neza isandugu bari bazanye raba ingene babikoze ntibyari bimeze nk'uko byotegerezwa kuba mu rutonde rwayo rw'Imana rero Imana ivuga ngaha inyuma y'abacamanza ko botegerezwa uko bitegerezwa gukogwa uko isandugu yategerezwa guterugwa hamwe n'abategerezwa kuri tura ariko Dawidi nk'uko bisigugwa bene data nimuhushe ibi hamwe n'abashiki banje mwebwe mushaka kuba abagore babavuga butumwa hamwe n'ibindi nimuhushe uko mwoba musizwe kose mutegereza kuba muri mu bugombe bw'Imana ugusigwa kwa Dawidi kwari uko ukuri ariko mubiko mukubikora yagizigishika cinshi hama arenga akarembe yakoze iki yarenze umurongo nta hagushira isandugu mu kibanza cyayo cya kera yayijanye mu kindi kibanza gishasha kandi atari ku mutima w'abalewi ategerezwa gutwagwa ku bitugu by'abalewi kuko biri hejuru y'umutima ijambo riri mu mutwe riri mu mutima atari ku mukogote mushasha cyari giti gushushanya ibintu bishasha Dawidi yagize hagiye yavuganye n'amadini yose uko yangana jambo ry'Imana si ukuba hamwe guterugwa n'abakuru n'ubuture canke ba musenyeri n'amadini no kubandanya ni umubatizo wa muhemu yera mu mutima w'umuntu atari ibikorwa by'ishengero muhemu yera ni ubutunzi bw'urukundo rw'Imana mu mutima w'abagabo n'abagore bubaha murabona yari kubitugu vya bo bakoze abakozi bayo barabarewe barishira ku rutugu rwabo gwe bubamfu hama bagaterura iyo sandugu uku kubera ko ryari hejuru ya ku mitima yabo bari bafise umutwaro w'ijambo mu mitima yabo amen rero ubu mufise imitwaro y'amadini yanyu mu mitima yanyu imitwaro y'amakoraniro yanyu nimba muzokubaye ka ibi canke mugakora ibijya canke mugakora ikindi kintu mutwaro w'ubwinshi bw'abantu muzozana na mwidini ryanyu mu gishingo cy'umutwaro w'ijambo ry'Imana ku buryo abantu bazobona ijambo ry'Imana atakinda ariko n'ubu mwarishize mu mikogote mushaka murabona mushasha murabona bageze naho barishira ku bitugu by'Imana by'inama mpunza amashengero sinshaka gucukora kandi Imana ifashe ubu ndiko ndababwira gusukure rero bo hejwe n'imigenzo hamwe n'inama mpunza amashengero z'ibidukikije n'ijambo ryigiye muri kijya gihe ryari irengagije kubera ko bagize ibishobisho birenze ariko Dawidi umwami yasizwe yari umwami ariko yari umwami yasizwe muravuga muti ndi umukozi w'Imana yasizwe rero guma ari urumuvugabutumwa ntugerageze kuba muhanuzi murabona nimba urumuvugabutumwa guma uri umuvugabutumwa mwibuke Uziya mu minsi ya Isaya umwami akiri muto umuhanuzi akiri muto Uziya yari umuntu ahambaye yasizwe Imana yaramuhezagiye yarahezagiwe egome naravyigishije ko ngahigiye kimwe hanyuma umunsi umwe egome yishize hejuru ku buryo yibajije ko yofata ibiro by'umuherezi hama afata umuriro hama ajya imbere y'Imana hama kandi abo baherezi bamubwiye bati ntukore ibyo Uziya ntubikore ariko yaciye ashavura nta jambo umuhanuzi yategerezwa kumubwira abo baherezi bari bazi urutonde rwabo bagerageza kugumizaho urutonde rwabo yavuze ati icyo si ikibanza cyawe Uziya ntukore ibyo yemwe yarabacereje hanyuma twara umuriro ngo aje gutanga ikimazi yatwaye ikibanza cy'umuherezi yari umwami yasizwe atari umuherezi hama abo baherezi bari ko baragerageza kumubwira bati uri umwami mwiza urasinzwe Imana yaraduhezagiye ku bwawe ariko uri umwami nturi umuherezi hama namwe ba pastori ni mwategerezwa kubwira umuhanuzi cyo yokora cyanke mwebwe bavuga butumwa kubwira umwungere murabona umwe wese afise ikibanza ciwe mu gihe kigaragara neza rero aca aja yinjira muri aca aja yinjira numuriro hanyuma yatejwe imbere aca arapfa rero nguyu Dawidi umwami Dawidi ariko aragerageza kubwira icyo kintu nyene ngaha ariko aracishirako rero ni byiza dutegerezwa kugenda araba impande abanyagihugu mu bivuze ku iki mugabisha w'ingabo ufise ibihumbi icumi Imana ihabwe icyubahiro Dawidi numva nsizwe na mpuye mu yo yarabikoze yaramwumvise mwibaza iki Dawidi uramwumva Imana ishimwe irankijije nimusuzume maze turabe namba ari byo nimuze turabe isandugu ni ya hehe hamwe natwe nibyo hagati yacu ninde twotegerejwe kubaza isandugu atankeka neza cyo kimwe n'ubwo butaka bwari ubw'Abisirayeli mu gishingo cy'Abafilisitiya nibyo nivyacu kandi nkuko numva gusigwa nanje abagabisha b'amajana ikoraniro ryose bati Imana ishimwe mako bakomye amashi kandi baravugije induru ba kandi baratambye kandi bara simbaguritse bari bafise mpemu ariko bibaza ko data yumvira iki kunarungitse natanujya muhanuzi hariya bara ndibazi cyo gukora na Dawidi nuko ariko ubu yahimbawe cyane kandi yarenza karimbikiwe maze ajya gukora ibi ni byiza cyane murabe kuyitwara ku bitugu n'uwo wari umugambi w'inkomoko w'Imana hariho ibintu bitanu ntabanduka ndashaka ko muvyandika namba ndabona muri ko murandika kandi ni isayine buri minota 20 kintu kinaka ni minota 20 rero ndagerageza kubiheza isaha 5 namba bishobora ndaza kunyarutsa uko nshoboye naho umuntu yoba imvuga kuri gute mu gukorera Imana igikorwa naho yoba imvuga kuri gute yasizwe kungana gute kungana gute yo mu presbyterian mu baptiste mu pentecote nawo ba urumusenyeri mu diakoni icuri cyo cyose umwungeri muvuga butumwa umuhanuzi cyoshoboka icyari cyo cyose hariho ibintu ntabanduka bitanu bitegerezwa kurabwa ubwa mbere naho hobu gusigwa kungana gute ukuntu bisa na byiza ukuntu abantu bavuze induru ikintu cyose mpemu akora hariho ibintu ntabanduka ubu bene data mugiye mutegura urupapuro rwanyu mushobora gutahura ubu igituma rero mwibuke mwari yumviriye mweze kandi mwarigishijwe hagati yanyu murabona ndiko ndavuga mu gihugu cyose ko ntizeye kuvuga mu ndimi ndizira kuvuga mu ndimi ariko ushobora kuba uvuga mu ndimi kandi udafise mpemu yera ariko nino ba mbere 13 havuga hati naho novuga indimi z'abantu n'abamarayika icyo izana n'abamarayika no bandi ubusa murabona uko ni ugusigwa kwa mpemu yera kutagira icyo gufana n'ubugingo buri muri mwebwe ushobora kuvuga mu ndimi kandi ugahakana ijambo narabibonye bikogwa kandi namwe murabibona murabona umugore ashobora kuvuga ubutumwa bwiza kandi murabona bashobora gukora byose bamwimishatsi yabo kandi baracavuza induru no kuvuga mu ndimi n'ikintu cyose kintu ibyo nibyo neza na neza utegereza kujya ku murongo hamwe n'ukuri ku ijambo murabe naho umuntu yoba imvuga kuri gute naho yoba akoreshwa n'Imana bihambaye gute icyo yoba ari cyose ategerezwa kubibi ategerezwa kuva ikintu ariko aravuga gitegerezwa kuba kijyanye n'igihe cya Bibiliya. Umuntu umuntu akavuga ati yemwe Mose muri kigihe gihe ndazi ibyo Mose yakoze ariko si iby'Imana iri kirakora iki gihe yemwe kera hariya haraheze imyaka 30 Rutere yavuze ibyo byoshoboka kuba ari byiza ariko ibyo si byikora iki gihe yemwe haheze imyaka 40 Pentekote yaraguye ariko si byikora iki gihe murabona bitegerezwa kuba ku gihe bitegerezwa kuba bijyanye n'ibyanditswe bitegerezwa kuba mu gihe ubwa kabiri ubwa gatatu kandi bitegerezwa kuba bijyanye n'ubugi ijambo ry'Imana ryavuze ko vyoba kandi uvuga uti Imana ishimwe muhemu yera yamanutse kuri jewe haleluya neza nkuko yakoze ku munsi wa Pentekote ariko bitegerezwa kuba bitandukanye kigihe yamanutse kuri Dawidi nawe sivyo atankiye karabikoze yamanutse kuri Uziya ariko ntibyari byo murabona mutegerezwa kwinjira ibwina gusumba uko ubu murabona mutegerezwa kwinjira ibwina na gusumba ivyo rero ntibi kubaze wubahe gusa kandi murabe neza bitegerezwa no kuza ku muntu Imana yatoye atari wo idini ryatoye atari wo abantu batoye ariko bijyanye no gutora ku Imana kandi namba ari ubutumwa buvuye ku Mana bwo guhishurirwa guhambaye kuvuye ku Mana utegeza kuza mu kumanuzi wayo rero namba mushaka cyanduzo cya Vene Amosi 3:20 murabona rero bitegerezo hategerezwa kuba hari ibintu bitanu bitegerezwa kuba ari mu gihe cyabyo bitegerezwa kuba ari mu gihe Imana yavuze yuko bizobera bitegerezwa kuba byanditswe mu ijambo ry'Imana bitegerezwa kuba ari mu gihe cy'umwana w'Imana murabona kandi bitegezwa kuba kubw'uguhitamwo kw'Imana kandi Imana ntikeneye n'umwe muri twebwe kugira ngo asobanure ijambo rya Imana n'umusobanuzi wayo bwite ntikeneye amaseminari yacu ntikeneye ubwenge bwacu ni ubuhumvi murabona Eva yarabufise maze ahusha insobanuro kubera ubwenge bwiwe muvuga muti yo muhungu urya muntu ni umuntu w'incabwenge ivyo nta na kimwe bivuze atanke kahabu yari umuntu w'incabwenge Beruteshaza yari umuntu w'incabwenge Satani yari wa mbere mu buriganya no mu kwerura mu bugunge nta numwe muri mwebwe yashobora kumuva imbere nta numwe na gatoya sinishimikiza numwe nta nubwenge nishimikiza Imana gusa murabona Imana imeze gute yo ni jambo none rero Imana isobanura gute ijambo ryayo bwite mwumvirize neza ubu ntimuhushe ibintu Imana isobanura ijambo ryayo bwite gute mu gutuma rishika atari rimwe gusa nka ngaha ariko ryose ko by'icyo gihe yo ntivuga iti Noa so kuvuge ubutumwa warahumekewe ariko uba kubwatujire ku inzugu gukora uko nakujya ni gute iyo ashira urugi hejuru aho kurushira hasi ni gute iyo ashira idirisha hasi umuryango hejuru bitegereza gukurikizwa bijyanye n'igihe kuko ibyo ni iby'Imana izo bikoresha neza na neza bitegereza kuba uko kandi bitegereza kuza kubwo guhumekegwa Narumvise umuntu umwe avugira igihe kimwe yavuze ati nizera yuko urya muntu asengera abagwaye nizera yuko ari byiza ariko ku byo kuba umuhanuzi yavuze ati nizera yuko ari umuhanuzi w'Imana ari nk'umwigisha ni umugiza sonira imbega ibyo byo byita ubuhe bwoko bw'umuntu umuntu atazi ibyo avuga Ijambo umuhanuzi ubwanyu risigura yuko ari uhishura ijambo ry'Imana insobanuriza gushika kuri ivyo kandi cyo nico gituma uyu munsi dukeneye gose uyu muntu ahambaye abwiriza kuba yaratungikiwe mu ishusho y'umuhanuzi Eliya kuko bizoba ari uguhishurwa kw'Imana kwatumenyeshejwe mu buryo bwemejwe byerekana yuko ari umunsi n'umwanya n'igihe Imana yasezeranye ko bizoberako kandi mwibuke azovugwa ubugira akandi yamye avuga zo kwa maruko yanswe nka kujya igishishwa kizo kwegwa ubwa mbere azokwakirwa nka kujya nyanzi swe nka kujya nyene ubwa mbere azokwemegwa kuko intimatima itwara gusingano kugeza aho ishikirizo ba Pentekoti zoha agatutu gusa ubutumwa ibwo gururire imiryango gushitsaho ikwiragiza hanyuma rero igishishwa kizove mu nzira maze ingano zigume mu nyonga h'umwana murabona kugira ngo zere mwibuke gusa nta dini rizobaho mwene data Jack ngani umuhinga mu vyakahise cyo kimwe na benje muri mwebwe ngana mu byuro wigeze kubaho ntibawutanguje ko idini nyuma y'imyaka itatu sivyo kandi uku gukora kw'Imana kubitangaza guhambaye ko muri iki gihe cy'iherezo kumaze imyaka 20 kandi biri kure gose yo kuba idini rizobandanya rija kure yavyo kurushiriza igihe cyose igishishwa kizo kirava ko nta migenderanire ntayo birapfa murabona ya mabija kure yayo nta kindi kintu coza ubuni urugano ariko turacatotahaye rwose nivyo utegezwa kuba munyonga h'umwana kugira ngo ususuruke nta bindi biratotahaye cyane naho biri uko niturivuga kuri imihezagiro bindi twotegereje kuba duvuze hagati muri twebwe kumenya yuko mpwemu w'Imana nzima agendera mu ijambo ryayo kandi atwereka ibintu ubu dufise abiganye kubera iki kugira ababeshe bibiri yavuze yuko bo bikoze nk'uko ya Morena yane babigaragaje kwa Mose niko bizoba muri iminsi yerezo murabona bakora cha kintu nyene baza babyigana neza na neza murabona niyubare murabe inyigisho za bibiri arabu tumwa bukurikira ibyo bimenyetso mbega riracari ryashure ry'ubutumwa rya kera habe namba Imana yarungitse ibitangaza n'ibinyeso byo gukebura ihanga ryayo yemwe Yesu yarajya kiza abagwa n'ibindi uko niko n'abahanuzi bakoze bibajije bati yo Imana ishimwe araje zo ari umufarisayo zo bamusadukayo ariko yavuze ati mwaruvyaro gw'inzoka ni mamba yavuze ati murazi abaso wa mugwanizi ibikorwa vyiwe nivyo mukora yavuze ati kiretse muri iyo mubiri w'umwana w'umuntu kandi mukanywa n'amaraso yiwe nta bugingo buri muri mwebwe nti yabisiguye ntiyategerezwa kubisigura haleluya ivyo vyari vyikindi gihe yavuze gusa ivyo utegereje kuvuga ati na mankora ibihimbara data kandi ivyo ni ukugumya ijambo giwe namba ntabikora namba buzima bwanje ni bikogwa byanje bitajanye n'ijambo giwe rero ntimunyizere sindiwe ariko namba bihwanye rero mwizere ibyo bikogwa namba mudashobora kunyizera ni ko yavuze muraberera ibyo bintu ntabandi ukutegereza gukora rero murabona Imana nti yabishuri ico kintu mu nzira yayo yatanze yagihishuye mu guhumeka ariko cari mu mora tari uwo murabona guhumekerwa kuzogenda neza ariko namba kuri kumora mube kuzoyobogwa nabi ntawo fasha ufata urusasi umaze ukarura saruja ku ntumbero gwikira inzira neza gushika ku ntumbero ariko umuyaga ushobora kuruhuhira hanze rero mu modoka yawe namba ugende ugendera mu birometero 100 canke 120 ku isaha maze umuyaga ugahuha ushobora ku gorora mapine yawe ukayasubiza mu ibarabara ubwira kandi ariko hamwe n'urusasu ntushobora nta na kimwe hariya cyo kugorora mapine amapine intumbero murabona rutegerezwa kugendera mu muhora wago w'inkomoko ni ku jambo ry'Imana ritegerezwa kugendera mu muhora wajyo w'inkomoko si yagamukiye ugiye kuzorimbura mu nzira si deni toya canke ikintu na kimwe bigiye kurindura mu nzira si ihamwe ari toya rigiye kurikura mu nzira rifashe ku ntumbero rigiye kwishira hano kandi rero Imana igihe ishikiye iyo ntumbero Imana izorigaragaza ta guca ku ruhande neza na neza ico nishizokora nga muri ibyanditswe ni koragize bishoboka kuri biringaha rero imana nti yabihishuriye mu nzira yayo yategekanye kubyivyo batanguriye kubikora nyuma y'ijambo ryayo no hanze y'igihe neza na kimwe nk'uko babikoze ubu igihe abantu nabo baba imvuga kuri gute bagerageje kuyikorega igikorwa kuri nyuma y'inzira yayo yategekanije bama babyonona nka baramu baramuyumviriye ko akorera imana mbega mwiyumvira ko imana ibesha mbega imana irigera ihindura icyimviro cyayo yemwe abantu iki gihe bigenza nkaho yabikoze rero yavuga ku bagore ngo ntibamwe imishatsi yabo bati bavuze bati dushobora kuyimwa umuhinga kanaka yavuze ko twabishobora mwene data munaka yavuze ko ufise ibyimviro byugaye cyane murabona yemwe mbega ibi birashika ibi birashika yego kanaka niko yavuze imana ntihindura ibyimviro byayo mbega muri izira yuko baramu yari umuhanuzi bibiri ivuga yuko yari we mbega muri izira yuko yari umuhanuzi rero mwibuke baraki yaje kuri we hanyuma avuga ati mana kuvuma abo bantu ba kuko buzi isi yose ntanubwo bari deni sihangani abantu gusa bayerera kandi nitwe twenyene nitwe bamye nitwe ba twenyene turi hanga ngaha rero manuka hari uvuma abo bantu kandi ndabikurihira hanyuma baramu yakoze neza na neza icyo umuhanuzi yategerezwa gukora yavuze ati singenda rindira ngahira ijoro reka ndabica imana imbwira nkore rero yarinjiye avuga ati mwami hari abantu ngaha hamwe nanje baje bashaka ko numanuka hanyuma mvume ririya hanga ari yepfo ati ushaka ngire nte kubw'ibyo imana yavuze ati ntugende kuko iryo ni ihanga ryanje baramu yarasohotse avuga ati subira mu nzu yawe sinojana nawe imana yambujije kubikora rero iryo ni ijambo ry'imana ritavanze ntugende yemwe barasubiye inyuma bavuga bati urazi musenyeri wawe ntiyashatse kumva yemwe umwami yavuze ati hinge ndababwira icyo gukora arakeneye udufaranga dukeya ndizera ko twamugondoza cyangwa inkombore nzomugira ubuserukira amashengero mu karere nkumbure ndamuronderera ikintu gihambaye yokora ndashobora nkumbure kumugira musenyeri ntimushobora kumenya icyo nzomugira hinge ndababwira icyo ndi bukore mwebwe nta bumenyi bukwiye mufise bwo kumugondoza uko biri kose izo his na henti zanyu na toti na fechi na kerisi nziza niyo shoboye kubatahura turarungika umugu incabwenge zikwiye hariya ziyemera neza baragiye hariya baravuga bati muganga Balamu muganga Balamu amahoro abane nawe wakirinda mukanyo zivuye ku mwami mwaramutse bene data muraho murabona rero muganga Balamu hanyuma yo indimburo kugene yari itondekanije hanyuma yavuze ati rero umwami yavuze yuko azokudugiriza ipete kandi azoguha icubahiro gihambaye hanyuma urazi bakugabiye gusa amahera menshi kugira ngo agufashe muri ibi ariko umwami yavuze ati azuyagwiza inshuro zitatu ayagwiza inshuro zine niwaza gusa kuyatora hanyuma baramaho yagondojwe uko yagize ibyiyumviro bitaroranye hanyuma ahindura ibyiyumviro rero mwibuke yahamagaye imana kubw'ibyo yari yarasizwe ariko yigize imana kure ya gahunda nyayo kandi iyo nivyo neza na neza Pentekote yakoze kuvugangwa mwebwe aba oneness mwebwe aba trinity kubwo kuvugangwa mwacitse idini kugira ngo mwitandukanye mwariyunze hanyuma murapfa ntimuzosubira kuba bazima ariko murabona mwotegerejwe kugumana nihanga imana yabakuye muri aba assemblies kugira bagire ihanga ariko mwacitse idini musubira kuvyo mwadashwe murantunga ca kintu nyene mwavuyemwo nka kwa kundi mbwa isubira kuvyo yadashwe n'ingurube mu vyondo vyayo mumbabarire kubona mvuze ibyo murantunga ibyo si byiza kuvugirwa kuri ya rutari murabona byakoreshejwe neza ariko byumvikana nabi murazi ibidahwe nka kumwe kw'ingurube isubira kuvyo ya dashwe namba ba assemblies of God aba generals council bagiye hamwe bakorera bakora pentecost ubwambere hanyuma bibinjiza muri ivyo kuburyo batashobora kwemera guhishurirwa nimbo mutabizi mbega ba oneness namwe ntimuzi yuko mwakoze ico kimwe nyene ni gute mwashoboye kwakira ubutumwa bw'uruvyaro rw'inzoka umutekano uhoraho n'ibindi byose bikurikira mwariyunze cyane ku buryo mudashobora kubureka bwinjire mu miryango yanyu nca kintu nyene baramu yakoze ariko imana ntiyigeze ihindura ibyumviro byayo rero baramu yarabandanije avuga ati mwami tegereze none ubu rero naronse akaryo ko kuba umuntu munaka urazi ko nanjye ndi umuntu w'imfa gusa ariko ubu naronse akaryo ko kuba umuntu munaka rero mwami ubivuga kwiki rero ntiyotegereje kuvuga uko yarazi neza iby'imana yamubwiye gukora niko bimeze kuri bamwe muri mwebwe mwabatijwe mu izina rya data umwana muhemu yera kuri ibi bindi bya bibiliya byotegereje gushika muri kino gihe murazi yuko ivyo mutegerezwa gukora ari ukuyemera igihe mubonye imana igaragaza kumugaragara yuko ari ukuri aho ni imana iba iriko irasigura ijambo ryayo bwite ariko none muzabikora oya idini ryanyu ntiryo bareka ngo mubikore benshi mu bakozi b'imana Tankson muriko murabyiyumviriza muri iki gitondo mwene data Gilmo ntacyo dupfa mwene data block wo muri First Assembly na Friendly Church mwebwe igihe cyose namye hiyo ntimwigeze mundeka ninjire byukuri ntimwashobora ntimushobora kandi mugume uko mumeze ntimushobora kwemera uguhishura kuko mwariyunze kandi mwumvirize nka kumwe kwa uza yishwe kubera yara ni muri kujya gusigwa kw'ikinyoma niko abakristo benshi bariko baratakaza imigenderanire yabo muri ayo madini ya kera yapfuye kuko bariko bashira ibiganza byabo ku isanduku mu gihe bataronse uburenganzira bwo kubikora rero murashobora kubyizera cyane ntimubyizere ibyo birabaraba imana niwe mucamanza wanyu imana ntirigera isubiza inyuma ijambo ryayo icyo yavuze ubwa mbere ibandanya ikivuga ibihe byose yabwiye Baramu ati ntugende hanyuma Baramu yagarutse avuga ati ariko mana ubwo sinogenda rero nimwitegereza imana yavuze iti genda rero yamuhaye uburenganzira bwo kugenda hari ubugombe bw'imana ubwo gupfa kwemera atari ubugombe nyabwo bw'imana murumva ingorane yikwegeye kandi umuntu wese yubaka ikintu icyo ari cyo cyose idini ryo ari ryo ryose cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose hanze y'ijambo ry'imana ni umusenyi ugaragara kandi rizogwa rizopfa n'ikintu cyose nk'uko ijambo ry'imana ari umubiri w'umugeni ukura byose ntibishobora kuba ukuguru byose bibukuboko byose itako ibi bintu byose biza mu gihe cyavyo kandi Pentekote mwayigize byose ikintu kimwe rero kubw'ivyo ntimushobora kwakira uguhishurirwa gushasha icyo nicyo gituma mugumaho muri no gupfarira abandanya ni byinshi sinshaka kubaruhisha ariko imana ntirigere ihindura ibyumviro byayo ingingo ifata ubwa mbere iba ari ukuri rero imana ntihindura ibyumviro byayo irakureka gusa uce mu bugombe bwo gupfa kwemera imana ni imana nziza nk'uko Oral Roberts yavuze gusa kandi ni imana yoburake aba ni nk'uko muvuga gusa muti imana ishimwe ndashaka kuvuga mu ndimi irakureka ukora ivyo ariko si ikimenyetso yuko uvuze muhemu yera muribuka ukuntu Toma yavuze urya akekeranya wa kere ntafise igishinga ntahe ntegerezwa gushira intoki zanje mu misumari yiwe ibiganza byiwe no mu mbavu hiwe sinobyizera rero uko niko bimeze cya kintu nyene Yesu yavuze ati ngaho rero Toma injira injiza ikiganza cyawe ngaha nimba ari byo ushaka kumenya urabona rero namba ushaka guca mu nzira ya Toma rero bandanya ariko wewe we yavuze iki ese ukuntu impembo yabo bantu bizera batarinze kubona ingene ari ihambaye raba raba kubwo gukora uko we yatumye umuntu atunganya apfa gushikira ukuboko kwiwe ku sandugu mu gihe atategerezwa kugira uko umuntu ahambaye umuzigigwa yibajije ko kujya gusigwa n'ikintu cyose byari byo kuri ariko isandugu yariko ija ku ruhande rubi rwande rubi inka bibiri ivuga iti yatsitaye sabisiraye sabarewe ya nka yatsitaye hanyuma wa mukogote wari kuri urubama hanyuma umuntu umwizigigwa umutima we wuzura ukunda ashyira ukuboko kwiwe kuri iyo sandugu kugira yifate ntiyigwe kandi yarakubiswe arapfa kuko ata muntu yari yemerewe gukora ku isandugu atari umurewe urabona ukungana imana izigama ijambo ryayo ukungana igumana n'inzira yayo ukungana ijaho urutonde rwayo Uziya yatejwe imibembe nguyu Dawidi amaherezo yatumye umuntu apfa kandi ikiriyo kinini yari yasizwe amavuta na mpwemu bose babiri bariko yari hanze y'ubugombe bw'Imana uko ni ukuri arapfa yo byateye ubwo ba Dawidi ahamagaza izina ryayo hantu nkuko mwene data Jack yasomye urabona yamushinze ikimenyetso hajya ni kangahe amadini yakoze icyo kintu nyine kubizera baciye bugufi shengero katolika metodisi batisi shengero rya kristo na abapentekoti nabo batumye gupfa kwinshi ko mu bundi buryo bwa muhemu kuri icyo kintu nyene igihe byaje n'ibi bintu bonyene ntibashoboye kubandanya imbere kuko ko niko amadini yoba yizera arabe no munsi byabikorane bikomeye cya kintu nyene nta kintu bakora atare abana bikuzimu inshuro zibiri babigusumba uko bari bari ubwa mbere bakomantaza cyane rwose by'ukuri kuza kuri kwa kuri bafise umwe muri iyi mivyuro minini kandi bose binjira barabandanya kanya gatoya hanyuma bagasubira inyuma bagaca batangura icyicaha cyose ubugira kandi bumva hejuru y'undi muvyuro bavuga bati aha nari narabifashe minenegwe cyane ntacyo bimaze urabona ntuzi ya nzira ntibabona numvise umuvugabutumwa wacu Billy Graham yicaye igitondo kimwe mu mazimano nk'aya hanyuma avuga ati jewe ngaha adugije bibiri wese biri kandi akavuga ati aka niko karorero k'Imana kandi ni ukuri uwo muntu yavuze kure yavuze ati muragenda Paulo yagiye mu gisagara kimwe hanyuma arokora umwe asubira inyuma y'umwaka ava muri ico gihasanga yari afize 30 muri yasohotse yarokotse yavuze ati ariko ndagenda mu gisagara hanyuma nkaronka ibi abihana ibihumbi 30 hanyuma nsubiyeyo mu mezi atandatu sindonka na 30 yavuze ati murazi kibazo cyari cyo yavuze ati mwebwe yavuga butumwa bibi nebwe yavuze ati muricara ukuguru kwanyu kuri ku ntebe hanyuma muhamagara abano bantu ku telefone aho kuja kubaraba inyuma y'ibifungurwa byo ku murugoroba no kuvugana nabo yo umutima wanje wariko uragurugumba niyumviriye nti ewe muntu w'Imana uhambaye ndanka kutavuga rumwe na wewe ngaha ariko isano riri hehe hagati yabo bavuga butumwa n'ibinebwe n'umwe wese yarokotse umwe wa Paulo uko yakotse yamufashe aramwinjiza mu ijambo aramubwira ku butumwa mujyana gushika naho yaronse Imana mu mutima wiwe warugaragumba yatsa umuriro mu gihugu kintu gusa wewe ukora ni ukubashira mu ishengero ry'ababatizi cyangwa medostiste cyangwa icyo ari cyo cyose ntibitangaje ko atakintu cyaka umuriro mugenzi hanyuma nabici jambo ryasezeranye kuri uno munsi hinge turabe nimba metodize batize benekote cyangwa ikintu kina kuno munsi rero urashobora kugenda gusoma ibyanditswe byawe ufate bino byanditswe narwo ndabisoma hanyuma n'ibyashyiro Yohana iyo mamfise umwanya nari gusoma iyo ariko nta umfise singaje hafi minota 12 cyangwa 14 irenga ntegerezwa kugara ku mwanya isaha 5 ni ashoboka murabe marakika n'ibyanshiro Yohana 10 ducasharandwe bibiri anti yavuze ubu mutegereze hariho umumarayika intumwa ivuye mu ijuru n'intumwa yo kwize kandi intumwa yose yari igihe cishengero yavuze iti mu minsi avuga ubuhaje umumarayika intumwa ijambo marayika ijambo cy'icyongereza ritsegura intumwa yamanutse avuye mu ijuru kandi ashinga ikirenge imusozi ku kiyaga maze arahiriye bahibiye dazoshira ko atagihe gisigaje mbega nibyo yari yambaye umunywa amazi mu mutwe kandi ibintu gusa byose biriko birashika ujya mu marayika yari Kristo atankeka ariko yavuze iki ariko mu minsi y'umumarayika w'indwi igihe cy'indwi cy'ishengero iminsi yose ni ku mpera y'igihe cy'ishengero neza aho muronka icyo kintu ibintu by'amadini byononekaye cyane gushikaho imana irunga ikintuma kandi ubwo ni ubutumwa kuri icyo gihe cy'ishengero rero bafata ubutumwa bwiwe kuko intumwa ibaho umwanya mutoya kandi rero nafata ubutumwa bwiwe mu gishingo cyo kubandanya n'ibisigaye n'ibyo bishinga idini hanyuma rero baraza bagashinga idini yindi ntumwa bafata iyindi mwarabonye mwese mu gitabo cyanjye byose birasiguwe mu bihendwe by'ishengero byo yabwiye nibyo nshimikira nk'icyabona ku Imana kugira ngo nzocige urubanza ku munsi w'urubanza ku bw'ibyo biva ku Mana si mu byumviro byanjye murabe ngaha niyumvira ibitandukanye n'ibyo namba ntegerezwa kubwira ibyumviro byanjye bwite nk'uko mwene data Jack yambwiye ku byerekeye uko umumarayika hariya kujya hanyuma ya Kristo umubiri w'ubwiza ariko ntibyari ibyo byerekana ko ubutumwa ari bwo ubumana bw'ikirenga yari Imana murabona neza icyo kintu nyine nari nigishije kivuye mu ijambo ijambo iminsi yose rishingira nta ijambo rero n'ingoga ubu mu gihe tugiye kurangiza mu mwanya mutoya rero we yavuze ati mu minsi y'ubutumwa bw'umumarayika w'indwi umumarayika wo kwese igihe cy'ishengero ry'indwi rero y'amabanga yose ari yatakaye muri imyaka itandatu yindi ibe by'ishengero yo hishwe icyo gihe nyene yemwe ibyo nibyo abo bamarayika bavuze neza na neza ngo kududushasharandwe cyangwa kuguruka kwaya mabanga kandi mugerageza kubijana imbere y'ayo madini binyuranye n'ivyo mwene data bigarankaga koko ko mu mazi kameze nk'igifera cyo mu mazi n'ivyo bicaye bakora ariko sigiye nibangahe bazi iki ari igihe cy'indwi cy'ishengero nimuvuge muti amen ikige cya Laodikia cy'akazuya zimari dahawa kwanga Imana idahwa mu kanwa kayo kandi badahwa Imana mu kanwa kabo nta gihe kindi muri Bibiliya aho Yesu yabonetse ari hanze agerageza kudodora kugira ngo yinjire bamushize hanze nta gufatanya Yesu n'inde jambo jambo ryashizwe hanze ibishishwa byarajugunywa ingano yavuze iti mpagaraye ku rugi kandi ndadodora kandi uwo ari we wese ariya muri iyo minyororo azokumva ijwi ryanje ewe mana gira imbabazi hari icyo gihe igihe ujya muntu yapfa Dawidi yarabanuje amavuta yabonye icyo yari yakoze nabi we Dawidi wewe mwungere ntushobora kubona za nemera zawe zipfuye n'amadini wishimikiza nshobora kubona icyo biriko birakoreka biriko birishije uyu warapfuye mu buryo bwa muhemu kandi ubaza impamvu atamuvyuro muvyuro muniho mureka abagore banyu makanwa imishatsi yabo bisiga amarangi mu maso wambara amakabutura murungika abahungu banyu kure ku mashure y'abariki n'ibindi nk'ibyaho igice cyabo baza muhira ari bahuza ibitsina bisangiye n'ibindi muraba intumbero ya Dawidi yari kwirazana isanduku ku nzu yiwe bwite ujya ntiwari umugwa mukuru nticyari cyari cyo kibanza cyari cyo Yerusalemu ariko Dawidi ariko arayizana ku nzu yiwe bwite yashaka umubyuro kuba ko uba ku idini ryiwe bwite yo namba uruwo muri assembly ni byiza cyane namba uruwo muri oneness ni byiza cyane namba uruwo mu pentecote ni byiza nkuko umuntu umwe yavuze ati mwene data Branham ni gute ushobora kuronka umuntu ukumviriza navuze nti ndashobora kubona Billy Graham afise buri dini mu gihugu ndashobora kubona Ray Robert mu pentecote wese aramushigikira ariko ugwanya icyo kintu cyose yavuze ati ni gute ro nk'umuntu akumviriza muri iyi si navuze nti ni Imana je uhoraho na ruteye imbere yuko isi ishigwaho nzora ndaruvomera kanyakose nzoro ruzigama ku murango no mu ijoro kugira ngo ntihagire ikigona niko Yesaya yavuze nzoruvomera nararuteye nanditse amazina yaba imbere yuko isishegwaho ku bwo gutoranywa nzoruvomera bandanya gusa nzotanga amazi rupome gusa ni byiza murabona nzoruzigama ku murango no mwijoro kugira ngo ntagire ikigona ngivyo yashatse ize mu gisagara cha Dawidi mu gishingo ci Yerusalemu kubwivyo ico gihe kandi niko bene nuno munsi yamabanga hambaye yahishuwe n'udushashara indwi nta hantu na hamwe mu idini ryaryo ryose witegereze guheba idini kugira ngo bitahure kuva kuri rutere kumanuka gushika kuri Pentecote Yohannes na nahamwe boshoboye kuyakira nta numuntu numwe yoshoboye kuyakira hanyuma ngo ugume mu idini giwe azotegerezwa gukurikirira ugano canke ajane nigishishwa uko abishaka Kristo niwe isanduku yacu jambo bashaka idini ryabo ntashobora itegereze ntashobora gutwara kwa kubitwaza ibishaka by'idini ubutumwa bwiwe ntibushobora kujya kugitwaza ikidini rishaka mu gihe butegerezwa gutwarwa maze bukaza mu mutima w'umuhanuzi ntibushobora yarabisezeranye nuko vyobaye kandi uko niko bitegerezwa kuba rero idini ntirizokwigera riyakira ntiyoshobora kuyakira naho kandi nimpumye kuko yo kuri uko abayuda bari bameze igihe bamanika Yesu ku musaraba Yesu yavuze ati data baharire ntibazi icyo bakora ntubasuzugura ariko iyumvire gusa byocuriki yaba wari nk'uko bameze amaso ahumishijwe mu buryo udashobora kwikangurira hanyuma ngo ubone ibiriko biraba ntibashoboye no kubona ko rya yari Imana yabo igihe yaramanitse hariya ku musaraba hanyuma baririmba Zaburi ya 22 mu rusengero nko ku metero 200 hariya Mana yanje niki kikumebesheje je bacumise ibirenge byanje n'ibiganza byanje murabona magufa yanje yose arandaba ni igiki kikumebesheje kandi aho ya mana nyene baririmba barahumishijwe kugezaho bamubamba ku muzaraba kandi ntibabimenye rero bibiliya ntivuga yuko ishengero gira Odikia yiyumvira ko ari rihambaye kubw'abanywanyi baryo bidini rya ryobaye rigenda menya rifutanye rikenye rihumishijwe kandi ntabyo rize impumyi bisigura iki impumyi ni iki impumyi bisigura iri shengero rya Odikia kujya ryakoze ku herezo y'ishengero ry'abayuda barahumishijwe kuri Kristo bahuriye hanze ariko arado yahu bashiburiye hanze ariko aradodora agerageza kwinjira bagenda amenya batindi aboro bafutanye mu myicanye ntavyo bazi ewe mana gira imbabazi kuki rujya rugano rudashobora kuja mu nyonga z'umwana hari amazengo rubone igihe rubayemwo ego Kristo ni isandugu yacu ariko uburyo bwiwe bw'inkomoko bwo kubikora rero nguyu hano bari bafise muhemu wiwe neza iyo ba ibyo tutabizi barindiri umwami babona umugambi wiwe ku ijambo ryiwe ry'inkomoko rigaragazwa mu gihe cyayo ivyo nivyo twotegerejwe kuba turiko turakora ubu kandi yahishuye kwizera kwabo ijambo ryiwe bamubona yemeza umugambi wose yaserazaranye atari migambi y'abantu b'idini atari gushiraho abanywanyi ubwo ubwato bwacu mararonse ubwato metodisto ubwato batisto ubwato giye kuzokwinjira muri ubu bwato kubwo imibabaro ihambaye igiye kuzimana ishimwe n'abatirijwe mu bwato metodiste presbyteriano ubwato panekote hariho ubwato bumwe gusa nabwo ni Yesu Kristo kandi niwe jambo umuhanuzi ni mwitegereza Imana yabwiye umuhanuzi yavuze iti tsotsomera uwo muzingo mu isezerano rya kera ku muhanuzi wo mu isezerano rishasha yavuze iti fura gatabu gatoya kubera iki uyu muhanuzi hamwe n'ijambo wabaye umwe murabona uko nuko ubwato ijambo ry'Imana Imana yarasezeranye ijambo ryayo kumwe n'irizoshizwa no kumwe n'irizogenda muri iki gihe azoturanya umugeni we uko bizokogwa biriko birashika neza na neza imbere yanyu mu izina ry'umwami kandi ibyo biba mu ijambo ry'inkomo ku butumwa bwo kukagoroba buringa hani bangahe buka Hollywood ge yandika ati hazoba umuco mu gihe cyo kukagoroba inzira y'ubwiza muzoyibona tanke kayego isezerano ryo ku kagoroba mu bimatanije jasharandwi byo mu byashura yo na 10 maraki kane ruka 33 hamwe na 10 soma gusura mu byagezwe kane ku murongo wa kane hanyuma no kuri rimwe hamwe na kane hanyuma mu murongo wa 45 wa 66 hanyuma ubone ibyo yavuze kuri iyi minsi ya nyuma ibi ni byo Mose yabwiye Abisirayeli ko bogumana ijambo ryose ntibongere ko ikintu na kimwe Mose ujya muhanuzi ya yabaye hariya hejuru hanyuma abona ijambo ry'Imana hanyuma ryari rimwandikiwe hanyuma rishingirwa intaye n'inyandiko z'ikiganza cy'Imana ubwayo yavuze ati mugumane ijambo ryose ntihagire iryo mwongera ko cyane mukura ko murashobora gusoma ibyo ku mirongo 45 na 66 mu gusubira mu byagezwe igice cya kane nimwitegereze ntimuryongere ko nimuri kure ko kubera ni mwabikora Imana izokura umugabane wanyu ku gitabo cy'ubugingo kandi ibyo byerekana ko mutari urubuto rwiwe ni mwibuke ibintu byose Imana yarusezeraniye ibintu byose Imana yatubwiye ibintu byose mwabwiwe mu izina ry'umwami byarashitse Imana ntiyigeze igira isezerano na rimwe ngo ntirishitse ariko ishitse amasezerano yose yavuze yatubwiye yabaye ukuri muri imyaka 20 Shreveport nababwiye ubutumwa biciye mu bushobozi bw'Imana hanyuma guca bugufi ku mwungere wanyu none nashatse ko mufata amajwi uyu munsi mbere no ku bagore batakibyara abagabo abana ababaye ugu ukugira ubuvugishwe ibintu bizoba nta na kimwe muri ibyo kibaye rero ni mugume kure yayo madini ariko arama abajana korupfu Samweli yarahagaze umunsi umwe hanyuma bavuga bati dushaka umwami dushaka kuba nk'abandi kwese bo Samweli acavuga ati ntimuronderwa umwami azotwara abahungu banyu n'abakobwa banyu hanyuma agira ibi nabere yavuze ati ego mendazuri mukuri ariko Samweli yavuze ati nimunyumvirize nari geze ntwara amahera yanyu na makeya nari geze ndabasenga aho noba nari geze ndababwira ko mutegerezwa kumpa umushara munini yakubwira ngire nkoranye igikorane ikoraniro kubwanyu rero nimwicira urubanza mwebwe nyene mbere n'ubu murabona yavuze ati nari geze ndababwira ikintu na kimwe mu izina ry'umwami ngo ntikibe na nakimwe yo egome Samweli ntiwigeze udusaba amahera ntiwigeze wifuza ibintu bikomeye Samweli uko nukuri kandi ibyo watubwiye byose mu izina ry'umwami byarabaye ariko Samweli turashaka amadini yacu uko biri kose rero ni mugende muyafate bibava ko mwebwe uko nukuri ushobora kuyumvira ko uriko urakorera Imana igikogwa kandi nambugiye hanze y'uburyo bw'Imana bwo kubikora uzoguma uvyonona umwanya wose ewe shengero y'Imana nzima ndabasavye muharira uburyo bwanje bwo muri Ireland n'uburyo bwanje bwo mu gutebura bwo mu gutebwa ariko mubwize gigwa no guca bugufi by'umutima wanje mwebwe aba Assemblies of God mwebwe ba oneness aba presbyterian aba methodist cyo muri cyose muhunge kubw'ubuzima bwanyu mwibuke ukuvari amahanga arasenyuka Israel irikango yategure gusima sigarayira ibimenyetso abantu zibavuze mbere iminsi y'amadini iraharuye yuzuye ubwo basubira mu ba wewe wasanza uyu munsi w'incunguri have imitima y'abantu tirimutswa n'ubwoba nimuze muhemu yera matara yanyabe ahanaguye ke murangamize hejuru gucungurwa kwanyu kuri hafi mbega ivyo turavyizera turi mu gihe cy'iherezo niho turi inyandiko kuri udome ukuza kwa kabiri kuregereje umugeni ariko aratogwa avomeregwa kandi yimburwa rero ivyo ntibivuga gukugwa kwishengera ivyo ntibivuga gukugwa mu bintu by'idini mutegereza kujya mwishengera ariko ntimwifatanye n'idini na rimwe Yesu yari wa mu madini yose ariko ntiyigeze yifatanya na rimwe muri yo nta nubwo yigeze afatanya na rimwe muri yo aya ni ukuri ariko yari umuri muri yo hariya niho umuco utegereza gukwiragira kandi ugume neza huri kwiragiza umuco murabona ico nico Imana igukoresha abantu b'umutima ushonje mureke mbamenye ko Kristo ari wa wundi ukure neza wa wundi nkuko yarareje no munsi nibi bidashira kandi niko azokwaba ibihe byose birashoboka yuko umugore cyangwa umugabo bivuye ku mutima bagerageza uko bashoboye gukorera Imana igikorwa ariko mafyerekeza mu nzira itariyo bafise gusigwa kw'inkomoko kwa muhemu yera kuri bo ariko bavyerekeza ku buryo bunyuranye n'umugambi w'Imana w'ico gihe bagatuma vyose biburudubi rero namba mwizera yuko ivyo ari ukuri mvuga muti amen duhejeje kubisoma batera urudubi ibintu vyose mukutazana n'inzira Imana yateguye kubikora muze dusenge Ewe shengero ngaha no mu gihugu cyose mviriza umukozi wawe aciye bugufi kigitondo murabikora rabi yo mwari maci imyaka mike y'igihibi byatanguye ubwambere ubu nabinyigano vya koreye mu inyungu n'amamiliyoni n'amamiliyaridi menshi yasutswe mu madini murabona aguma kure ijambo ry'Imana nyubako amadini sivyo nzira Imana yerekezamwo umuhimu wayo Iyerekeza neza mu ijambo ryayo kugira ngo irihe ubuzima kandi namba mwaratoranije iryo jambo kuva mu itanguriro ijambo ryose rizoza nyene mu ijambo nk'uko akaremangingo ku muntu katazogira akaremangingo kamwe ku muntu nagakurikira akaremangingo kimbwa nagakurikira akaremangingo kikiyaburi bizobari uturemangingo tw'umuntu ariko bitegezwa kuronka uturemangingo bwa mbere mu ntango sivyo vuga muti amen yemwe nambari akaremangingo kijambo mu itanguriro utundi turemangingo tw'ijambo twaturanije kubigira umubiri uzuye
Well, if it is the word cell to start with, the other word cells are ordained to make it a full body.
Ntimube abana kiretse mu by'urukundo ariko mube abagabo mu byamuye mu no mu byo guhitamo nimuce urubanza namba nababwiye kuri canka ta kuri nababwiye nimuce urubanza namba ari jambo y'Imana canka tariryo niyumvire namba ico giye tuvuga ko canka taricho niyumvire namba ibi bintu byarasezeranye none byaragiragejwe Ni bintu atakire mwa muntu kiriho kwisi cyo shobora kubikora ariko byacitse ibintu bisanzwe cyane kuri twebwe gushitsaho tubireka bikarengana neza rindire shengero rindira Namba hari umwe ngaha iki gitondo atazi Yesu Kristo atasindanishije gitondo ivyaha vyawe vyose byagiye nka utigeze ukora icaha kandi ushaka kuba kuko wibuke umunsi umwe nkumbura no munsi nkumbure wa minuti 5 ikurikira ari kuno munsi umwe urya muntu ugi urya mutima ugiye gozohagarara kandi aho imbere n'imbere hagiye kuzofata urugendo rwawo kuba mu nyonga y'Imana Uciga urubanza bijanye n'ibyo ukoresha ubu butumwa iki gitondo bijanye n'ubu butumwa ubona atari si jewe ndi igikoresho cyo kuvugiramo gusa nk'iyi mikoro ntishobora kuvuga ikintu kiretse mvugiyemo kandi nta nubwo nashobora kuvuga ikintu na kimwe kiretse Imana ivugiyemo ariko mubona Imana ibigaragaza yuko ari ukuri utegeza kuba umukristo ukuri rero nta kibanza dufite cyo guhagarara kuri arutara ariko kuri imeza nyene hariho wicaye inyubako iruzi hantu bararundanye hafi guturika sinoshobora kuba hamagara kuri arutari nta arutari ringaha no bahamagarira ko ariko arutari iri mu mutima wanyu nimworeka ico cemezo gitoya ngo Yesu Kristo ari wa arukuri cegere hafi no munsi no kubwiye kukwigerera ko igice gisigaye cy'umubiri kuri mwebwe kumureka kuruhukira mu gato bwo mu mutima wawe namba atarimwe urashobora guhagarika ikiganza cy'ikimenyetso kuri wewe uvuga uti mwami nyuzuza n'ijambo ryawe ndukubangaha kwa kuburyo noshobora kubeshwaho nawe mu gihe imitwe yose yunamye ijisho ryose ryugaye mu gihugu cyose muduze ibiganza byanyu ngamwe ikoraniro riboneka no hanze hariya naho kandi ndaje kubasengera ibyo nivyo vyonyene nshobora gukora sinshobora kuzuza imana ibahezagire sinshobora kuzuza imana guhezagire nawe imana ishobora kukuzuza imana guhezagire ibiganza bigiye hejuru ngamwe ikoraniro riboneka hano hose wuzuze nyuzuza we mwami nyuzuza kandi ubuhanyuma nda urakoze mushikanje urakoze mwene data hanyuma nda imana guhezagire mushikanje mukundwa wewe hanyuma nibaza ko nashikirie benshi mumvuga kuri bagerageza kuba uko nshaka kuduza ibiganza byawe namwe yemwe mwami ntugendo ngere aho mpagarara igihe cyose mwami ntundeke mpagarare ku kintu na kimereka ngusabe mbandanye mwami kugeza aho nzonshitse ibintu byose wamimbye gukora nitaye ikiguzi nitaye igiciro ntitayeho amajambo kungene umusaraba ugoye nzokuye ku musaraba wikore rero sinzore ku uyu musaraba mwiza kugeza aho urupfu ruzo mbohora hanyuma intahe namba igitsibo hari igitsibo mbikiwe mbega Yesu ategerezwa kwikorera umusaraba wenyine hanyuma isi yose igende yidegembya oya hari umusaraba kuri umwe wese mubana biwe hari umusaraba kubwanje mukunzi mana ijambo ryabandanije ntirishobora kugaruka ubusa rizoro nk'ikibanza cyajya ahantu hanaka nimba urubuto rwaramaze kubwirwa ruzovomererwa kugeza rukure kandi ntawo rukura mu kuboko kwawe abo date yamaye bose bazuza kurije yewe ntawo uzoshobora kubakura mu kuboko kwanje na data yarabampaye isi n'ijuru bira bitararemwa igihibigezo byose byashigwa byashigwaho nkuko Yesu yahawe ishingiro yiwe umugene wiwe ubukwe bwo mwigana no bwisi kuri aya madini warajura pfira mwisi waramucunguye waramutsindanishirije siwe yabikoze ubwa mbere yanyifatiyemo impumyi kandi nkuko indirimbo ivuga nari naratakayo ubu narabonetse aho kera nari muri Laodikia impumyi ariko ubu ndabona kandi ubuntu nibwo bwigishije umutima wanjye gutinya ubuntu nibwo bwakuye ubwoba bwanje se ukuntwera ubuntu bwagaragaye ubw'agaciro igihe natanguye kwizera kandi amazi y'Imana yashungurukiye ku bugingo bwanje nareko ndamagana mana kuri iki gicaniro gitwacu umutima wose uri ngano mu gihugu hose reka amazi avuye munsi y'igicaniro cy'Imana dudubize iki gitondo ku cingero ryawe hanyuma rivomere mwami kuko igihe gisa n'ikigeze gusa riha ubugingo amazi y'ubugingo kugira ngo ribashe gushika mu nyonga z'umwana ziboneke kwera ku bw'ikigega cawe gihambaye data ndabasengera ariko mutumu utegereza kuma ku bw'ibyo sinshobora kuwusengera tugeza gupfa rero murapfuye ariko ndasenga ingano mwami rikori remera mu mubiri wa Kristo nshoboza mwami kubujya amazi meza y'Imana zogumiza aho ukurira no gukorora moso z'umunezero no gutahura gushitsaho mwimbuza zoza yitwari muhira mu izina rya Yesu ndabyashize mu biganza byawe byose mwami bizova muni rwawe amen amen. Rero mana data turagushimiye kandi data turagusengera turasengera mushiki wacu muto uyu musavyi kubw'inkomezi ziwe ndiyumvira ko mu gihe naje imbere yiwe ngene muhemu yaje kuri we atanga ubutumwa bumwe nubwo marayika worawe yatanze kuruzi rya munsi nk'uko Yohana umubatizi yarungitse kubineguza kuwa mbere nk'umwami Yesu yarungitse kubineguza iwa kabiri mu gihe tubona yuko turushiza gupfa ishusho y'ingano mana turagushimiye ibyo wakoze byose imitima yacu yuzuye mu buryo tutovuga ndumva nuzuye cyane mwami sinzi gusa ukuntu novuga ikindi kintu ariko ndagushimiye data kandi kuvyo wadukoreye byose turabisabye mu izina rya Yesu Kristo ndamukunda reka gusa turirimbire uwo mwibuke yuko ari hano kubera ko yankunze ubwa mbere kandi ya yaguze agakiza kanje. Kumusaraba ikaruvariyo. Ivyo biratuma mwiyumvira ko muri bato by'ukuri byose byatubaye mwiteguye gusa kwakira mpemu murabona mfata ukuboko nikwimana kudahinduka fata ukuboko kwimana kudahinduka shiri byizigiro byawe ku bintu bizohoraho Ata ukuboko kw'Imana kutahinduka. Nturondere ubutunzi bw'isi buhera. Buhona n'ingoga. Shira ibyizigiro byawe kubihoraho atari ukw'idini rero. Fatukuoko kwimana idahinduka. Fata ukuboko kwimana kudahinduka. Fata ukuboko kwimana kudahinduka. Shira ibyizigiro byawe ku bintu bizohoraho. Ufata ukuboko kw'Imana kudahinduka. Ni bangahe bari kubagerageza kubikora nimuduze ibiganza byanyu rero nimwegere imeza nimumanukaye nk'uko twese hamwe murashobora kwicara ni byiza cyangwa uko mushaka kose nimwumvirize neza reka turirimbe hamwe ubu ibyerekana inkomezi z'urukundo rw'Imana turafatana amaboko kubera twize Imana turakorana ko kubera turi bene data imuhemi imwe muri twebwe irya jambo ry'Imana rihoraho riri mu mitima yacu ririko riragaragazwa
We touch each other because we're brothers and sisters, the same vibrating spirit, the eternal word of God dwelling in our hearts, being made manifest. When our journey
urugendo rwacu rurarangiye.
If to God we have
namba ku mana twabaye abizigirwa ku mana Urusago rwacu rwo mu bwiza ruzoba rusayangana. Ubugingo bwacu buzobyitegereza bwuzuye umunezero. Fata ukuboko kw'Imana kudahinduka. Fata ukuboko kw'Imana kudahinduka. Shira ibyizigiro byawe ku bintu bizohoraho. Fata ukuboko kw'Imana kudahinduka. Mwemu w'Imana. Fata mana shira ibyumviro byanyu kuri wewe umura ibi. Nibwo bwoko bw'ikoraniro tuzigira mu bihe bizoza ukuboko kudahinduka shira ibyizigiro ku bitazo ijambo nicyo kintu cyonyine gihoraho ufata ukuboko kw'Imana nzima Nimurondere kuvugwangwa kw'isi kubi ubumenyi bizohera n'ingoga nimubihe uyu munsi cyo byatanze rondera ubutunzi bwo mu ijuru ntibuzigera buhera fata kwita ukuboko kw'Imana idahinduka. Mfata ukuboko kw'Imana kudahinduka. Shira ibyizigiro byawe ku bintu bizohoraho. Fata ukuboko kw'Imana kudahinduka. Ese ukuntu tugukengurukira uhoraho mu gihe turi muri uyu mwanya w'umubabaro nk'aho turi mu gihe cyo guhamba kuko twegereje guhamba isi yapfuye, isi ipfuye, ishengero ripfuye ryapfuye. We Mana ukoranye ingabo nozawe vuba data, ntuze n'ingoga mwami Yesu. Zagira abantu bawe data, ni uzana ubwizigirwa n'ubwina mu mitima y'abantu, dushoboze tuve muri izo ntambo zo kwinezereza zitagira urufatiro. Turuhukire ku butunzi buhambaye bw'ukuri bw'Imana. Dufashe mwami, komeza imitima yacu kubw'urukundo bw'ubwizigirwa. Hezagira abantu bawe bose data, mugihe tuva muri iki kibanza tugende mu izina ry'umwami Yesu, tuvuga ibigororotse ibintu byo kure, ibintu bibereye nshoboza duhunga ibibi byose. Mwami, hagize umuntu atanguye guduhenda rushoboze tumuhunge byihuta, twanke imikino yose yandi, duhunge ikibi cyose, imikino yose yandi n'ibintu by'isi duhunge gusa, hanyuma tubandanye rushoboze. Mana mukundwa, duhonyange, duhungire, tuvuye tuvune, utugire kandi urugereranyo cy'abahungu n'abakobwa b'Imana, dushoboze gukora igikorwa cy'inkomezi za mpemu yera. Turakwishikanye mu gihe dufatanije amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka duhaguruke mwene data Nolan.